Mugira mumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo, Imana yihisha mu biciye bugufi hanyuma ikihishura muri byo nyene, bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham, igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatatu umwaka w'1963 mu gitondo i Jeffersonville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze mwene data nevire mwami aguhezagire mwaramuse bagenda atanke kambona ko ari bihe bihambaye mu buzima bwanje gusubira kuba mu rusengero ubwira kandi muri kino gitondo kubona ukuntu rwubatse neza n'urutondore ruri mu bana b'Imana bicaye mu nzu y'iwuno munsi. Naratangaye cyane igihe nazangaha ejo maze nkabona ukuntu iyi nyubako isa. Sinigeze nibaza ko yoba imeze gutya. Igihe nabona ibicapo by'inzu bari bayikoreye, nabonye gusa akandi kumba gatoya ku ruhande, ariko ubu nabonye ari ahantu heza, kandi turakengurukira mushobora byose kuri aha hantu heza. Kandi turi ndabazaniye muri iki gitondo intasho z'umukenyezi wanje n'abana banje bifuza kuba ngaha muri iki gihe kubw'igikorane cyo gushikanira Imana inyubako n'aya mayinga yo kwishikana kuri Kristo. Ariko abana bari mu ishure kandi biragoye kuronka umwanya, kandi nkumbu ku byerekeye inzu zaraheze buke buke, ariko uko tubiyumvamwo ntibizohera na rimwe. Ibyo ntibyigera bihera. Hari ukugira abagenzi, kandi ndakunda abagenzi ahantu hose, ariko hariho ikintu kinaka ku bagenzi ba kera. Aho ugira abagenzi bashasha hose ntibamera nk'aba kera. Aho nuba ndi hose, aha hantu hazokwama arahera kuri jewe, kuko nk'imyaka 30 iheze mu gishanga cyuzuye ivyondo nashikaniye ahantu Yesu Kristo, mu gihe hatari na kimwe kiretse igishanga c'ivyondo. Ibi byose cari gishanga. Iyo niyo mpamvu ibarabara ritagororotse hariya ibarabara ryategerezwa guca iruhande y'igishanga cari ngaha. Kandi ngaha kera hariho amashugwe y'amarisi, amarisi yo mu gishanga yamera. Kandi irisi ni ishugwe ritangaje cane. Naho rivukira mu byondo ritegerezwa kwicira inzira mu byondo no mu mazi n'igishanga kugira ngo rishikane hejuru ryerekane ubwiza bwaryo. Kandi niyumvira iki gitondo ko ari ibyo nyene byashitse ngaha. Yuko kuva ico gihe agashugwe kirisi gatoyi ko mu gishanga kameze, kandi igihe kashika hejuru y'amazi kashanje amababa yako, uduce tw'amashugwe yako twagiye hanze kandi kerekanye ishugwe rya Habasareti, ikirungu co mu biyaya. Ese ryomara igihe kirekire? Ese yoba inzu ishikaniwe Imana rwose? Urusengero ubwarwo rwashikaniwe Imana mu 1933, ariko twiyumviriye muri iki gitondo ko coba ikintu ciza cane kubw'igikorane gitoya gusa co kurushikanira ubugira kandi na cane cane ku bantu n'urukundo rwabo no kwitanga kuri Kristo batumye ibi byose bishoboka. Kandi ndashaka kubashimira mwese atanumwe avuyemo kubw'amashikanwa yanyu n'ibindi mwakoze kugira ngo iri shengero rishikanirwe Kristo. Kandi ndashima cyane rwose kandi nkengurukira ikoraniro gushobora kuvuga aya majambo y'ugukenguruka kuri bene data bo muri iri shengero bitanze kuri iki gikorwa. Mwene data Bankswood, mwene data w'umwubahwa, mwene data Roy Robertson, mwene data w'umwubahwa n'abandi benshi kandi atakwikunda no kwicisha bugufi kw'imitima bamaze amezi mu kubaka aha hantu uko bikwiriye bagumye ngaha kugira ngo barabe yuko hubakwa nyene neza. Kandi igihe ninjira kugira ngo ndabe arutari ubwoko namye nipfuza ubuzima bwanje bwose, ndi mwene data Wood yarazi yo nakunda ntiyigeze avuga ko azoyubaka ariko yarayubatse. Kanaravye inyubako ukuntu yubatswe byonyine yo birarenze. Kandi ubu nta majambo ahari yo kugaragaza ukuntu niyumva kandi nta buryo gusa bwo kubikora murabona. Kandi ariko Imana iratahura, kandi se mwoshumbushwa umwe wese ku byo mwaterereye no ku byo mwakoze byose kugira ngo aha hantu muhagire uko hameze nk'inyubako inzu y'umwami. Kandi ubu nifuza kuvuga aya majambo ubu inyubako naho yoba nziza imbere n'inyuma, muramu wanje Junior Weber yitayeho ibyo kuduza amatafari, simbona ukundi kuntu byari gukorwa neza kuruta uko bimeze. Ni igikorwa gitunganye. Uwundi mwene data ari ngaha sindigera mpura n'uwo mugabo yakoze ibyo kumvikanisha amajwi, ariko nabonye no mu nyubako irangiye nk'iyi nshobora gusa amajwi asubiramwo biri ngaha mu gisenge ahantu hatandukanye. Aho noba ndi hose nico kimwe gusa murabona, kandi icumba cyose cubatswe ku buryo amamikro bayinjijemwo, kandi ushobora kubitunganya mu buryo bwose wifuza kumva. Nibaza ko ari ikiganza cy'Imana mushobora byose yakoze ibi bintu. Ubu namba umwami wacu yaduhaye inyubako kugira ngo dushobore kumusengeramwo. Kandi byo hamaze guhera nk'imyaka 30 twatanguye hasi hari byondo ibisigazwa by'imbaho, kandi twicara ngaha iruhande y'ibikono by'amakara bishaje. Kandi umwe basi mwene data Wood umwe muri bo hamwe na mwene data Robertson bambwira ko hariya hari nkingi naho ibyo bikono byahora biri ahimbaho zaca hariya zari zarafashe n'umucanwa kandi zarahiye ku gice cy'imetero. Kuki itahiye ngo iherengetere? Ni Imana yonyine yayirinze. Kandi rero imaze gusha n'uburemere bw'urusengero bwose bwari hejuru yabyo, kuki itatembagaye? Ni ikiganza cy'Imana. Ubu igisenge cyubatswe n'ibyuma kandi byose bihagaze ku isi byubatswe n'inkomezi. Ubu nibaza yuko ari umurimo wacu kugira neza imbere kubw'ubuntu bw'Imana ukengurukira Imana yuko iyi nizoba gusa inyubako nziza byonyine tuzozamwo, ariko umuntu wese yinjiyemwo abona ubwiza bw'ibiranga Yesu Kristo mu muntu wese yinjiyemwo. Ese hoba ahantu hashikaniwe umwami abantu bishikanye kuko naho uburyo hubatse bwoba bwiza gute, ibyo atankeka turabishima. Ubwiza bw'ishengero n'ibiranga abantu Nizera yuko izokwama inzu y'Imana y'ubwiza. Ubu mu gikorwa cyo kwishikanira Imana igihe ibuye ry'imfuruka ry'inkomoko ryashirwaho iyerekwa ry'ubwizwa ryaraje kandi byanditswe mu ibuye ry'imfuruka mu gitondo aho nayishikanira Imana kandi mutegereza kuba mwae bajije haraheza akanya gatoya impamvu natebye gusohoka umurimo wanje wa mbere mu gihe ninjira mu rusengero rushasha nahezagiye ubugeni bw'umusore n'inkumi bari mu biro. Yese chobe kigeranyo yuko nzoba umukozi w'Imana w'umwizigirwa kuri Kristo kugira ngo negurire umugeni birori byujya munsi.
And now
kandi ubu muze dukore nk'uko twakoze ku ntango igihe twatangura kugushikanira Imana ishengero ubwa mbere nari umusore gusa kandi Imana we kumbure w'imyaka 21 22 igihe twashiraho ibuye ry'imfuruka hari mbere y'uko ngira ubugeni kandi namye nshaka kubona ahantu hari mu rutonde rwiza mu Mana ho gusengera Imana murabona hamwe n'abantu biwe kandi dushobora gukora ibyo gusa atari kubw'inyubako nziza ariko ubu buzima bwishikanye niyo nzira yonyine dushobora kubikora kandi ubu imbere yo kuyishikanira Imana isengesho ryo kuyishikanira Imana gusoma ibyanditswe bikeya no gushikanira Imana ishengero ku Mana kandi rero ndafise bimwe ndafise ubutumwa bw'ivuga butumwa iki gitondo buja gufatana n'ubutumwa bwanje bugiye kuza kandi iri joro ndashaka gufata igice cya gatanu cy'ibyahishuriwe Yohana gifatanya kuva kubi bihe by'ishengero ndwi kubimatanije ishashara ndwi ibyo nda hanyuma turajya gufata wa mbere mu ijoro azobari ugendera ku ifarasa yera wa kabiri mu ijoro ugendera ku ifarasi yirabura no kubandanya abagendera ku ifarasi bane hanyuma rero ikimatanije ishashara cya gatandatu kizokugurugwa hanyuma rero kuyinga mu gitondo kuyinguza mu gatondo namba umwami bishaka tuzobona hanyuma tuzobibamenyesha hanyuma nkumbure kuyinguza mu gitondo tuzogira igikorane cyo gusengera abagwaye mu nyubako ubu kandi rero kuyinga mu ijoro tuzohereza kuri ese umwami yodufasha kugurura ikimatanije ishashara cindwi ahari gusa umurongo mugufiya kandi avugwa ibi abagacerere mu ijoro nk'igihimba cy'isaha kuko ako gacerere rero sinzi ibi bimatanije ishashara icyo bisigura sinzi na gato icyo byerekeye nkumbure nk'uko bamwe muri twebwe batazi icyo bisigura muri iki gitondo dufise ibyumviro by'izindi byatanzwe n'abantu ariko ibyo ntibizigera bibikorako kandi namba tuzobibona bizoza mu guhumekerwa itegerezwa kuba Imana ubwayo niyo yonyine ishobora kubikora umwagazi w'intama kandi iri joro ni kijya gitabo cy'incungu rero muri ibi igituma ntaza kumenyesha ibikorane byo sengera abagwayi canke n'ibindi bindi ni kubera ko ndi ngumana n'abagenzi bamwe kandi nkoresha buri muntu atawigiye canje mu kwiga no gusenga kandi murazi yerekwa na ronse neza imbere yo kuja mu burengero ryabo bamaraye kandi baje baguruka kubw'ibyo muzotahura gatoya hanyuma ubu rero ubu mu nyubako nibaza ko twotegerejwe muri iyi namba yashikaniwe canke igiye gushikanirwa mu mwanya mutoya kubwo gusenga Imana dukwiye kubigumyuko ntidutegerezwa na rimwe kugura canke kugurisha muri iyi nyubako ntidutegerezwa na rimwe kudandaza muri iyi nyubako ntibitegerezwa na rimwe gukogwa hano ni nko guhuruhusha abavuga gutuma kuza hano no kudandaza ibitabo n'ibindi ibiraba ibyo ari byo hariho ibindi bibanza byo gukora ibyo kuko ntidutegerezwa kugura cyangwa kudandaza mu nzu y'umwami wacu hategerezwa kuba ikibanza cyo gusengerwamwo cera gishikaniwe kubw'iyo ntumbero murabona rero yaduhaye ikibanza cyiza reka tumushikanire kandi kandi tucishikanire kuri we kandi rero ibi bishobora gusa gatoyi nk'ugakara ariko si ikibanza cyo kuramukanya ni ikibanza cyo gusenga ntidutegerezwa na rimwe kongorera ijambo hano hanze yo gusenga umwe ku wundi keretse bikenewe rwose murabona ntidutegerezwa na rimwe kugira imigwi ntidutegerezwa na rimwe kwiruka mu nyubako canke kureka abana bacu biruke mu nyubako kandi mu kubikora twiyumva yuko ata mwanya muremure uhaciye ko mu gukora ibi twarayubatse kugira ngo dushobore kwitwararika byose ubu dufise byose hano by'ukuri abantu benshi n'abashitsi abantu bo muri iri shengero barazi biko iyi nyubako igiye gushikanirwa igikorwa cy'isumba byose ku bw'ibyo twishikane ubwacu reka twibuke igihe twinjira aho hera gumahuri umwe ku wundi hanyuma usenga Imana namba dushaka kuramukanya hariho ibibanza dushobora kuramukanyamwo nk'ibyo ariko kirazira gutembera aho udashobora kumva ubwawe wiyumvire hanyuma umuntu umunaka arinjiye kandi gusa ntazi icyo akora murabona hari urwamo rwinshi n'ibindi ni kiremwa muntu gusa narabibonye mu mashengero menshi gushika aho byantumye niyumva nabi by'ukuri kubera ko ntituje ahera h'umwami kugira ngo duhure tuza hano gusenga Imana hanyuma tukaje muhira iwacu iyi nyubako yeguriwe gusenga igihe hanze murashobora kuvuga ibyo mushatse igihe cyose ari byiza kandi byera muramukanya iwanyu muramukanya ahantu hamwe hamwe ariko igihe mwinjiye muri iyi nyubako muri uyu muryango mutekereze muza hano ngo muvugane nawe murabona kandi mureka bavugisha ingorane nuko tuvuga cyane hanyuma ntitwumvirize bikwiye rero igihe tuza hano tumurindire rero mu rusengero rwa kera bishoboka ko nta muntu n'umwe ahari muri iki gitondo yari ahari umunsi wo kuyihezagira igihe majoro iririci yavuza indirimbo kandi nahagaze inyuma y'iyi misaraba itatu mu guhezagira ikibanza sinashobora kwemerera uwo ari we wese abajejwe umutekano w'ishengero bahagaze ku muryango ngo barabe ko atawuvuga igihe umaze kuvuga hanze urinjira namba ubishatse mu gace rero aza kuri arutari ugasenga mu gace rero ugasubira kwicara ukugurura bibiliya icyo umubanyi wawe yakora byaramuraba nta kintu na kimwe utegereza kuvuga namba ushaka kumuvugisha wavuga uti ndaja kumubona hanze ndi ngaha ngo nsenga umwami usoma ijambo ryiwe canke ukicara utekereje hanyuma rero umudiho mushiki wacu Jerti sinzi ko ari hano muri iki gitondo cyangwa ya mushiki wacu Gibbs inanga ishaje ndizeye ko iri hajya inyuma muri iyi mfuruka namba ndabyibuka neza kandi yavuza buke buke ngo ku musaraba umukiza wanjye yapfiriye ko umuziki uryoshe woroshe kandi rero gushika hagere igihe cy'igikorane rero urongora indirimbo yarahaguruka kugira aririmbishe ikoranire indirimbo kanaka hanyuma rero namba bafise indirimbo nziza zo kuririmba umuntu umwumwe baraziririmba ariko uko biri kose si ukuvuza induru gusa kandi rero umudiho ukabandanya uvuga rero numvise ibyo namenye ko ari igihe canje cyo kuza igihe umuvugabutumwa ashitse mu ikoraniro ry'abantu bariko barasenga kandi buzuye mwemu uba uzi ko uronka ikintu kivuye mu ijoro ibyo gusa ni byo ni byose ntacyo bibuza ariko iyo ugiye mu ruzazane rero urazazanirwa rwose rero mwema arashavura kandi ntidushaka ibyo oya dushaka kuza hano gusenga dufise imuhira heza ndajya kubivuga ko mukanya n'ibindi muhira aho turamutse abagenzi bacu kandi tukabatwara iyi n'inzu y'umwami ubu hari abana batoya impinja ntoya rero ntibazitandukanyiro bo uburyo bwonyine bazi bwo kuronka ibyo bashaka ni ukurira kandi rimwe na rimwe ni ukunywa amazi hanyuma rimwe na rimwe bakeneye kwitwararikwa rero ku bw'ibyo dufise ku bw'ubuntu bw'imana icyumba cyabagenewe cyiswe ku rutonde icyumba cy'amarira ariko kiri neza imbere yanjye ni mu yandi majambo aho ababyeyi bashobora gufata abana babo Ubu nkumbure ntibyigera bimbabaza jewe ndi ahavugirwa ubutumwa nkumbure sinokwigera ndabimenya kubera gusirwa ariko hari abantu abandi bantu bicaye hafi birababaza murabona kandi baza hano kumva ubutumwa kubw'ibyo ababyeyi ni umwana wawe mutoya atanguye kwiririsha ntacyo ushoboye kwifashisha yemwe atanke kandi urashobora gutegereza kuhamujana umubyeyi w'inkomoko ashaka kujana umwana wiwe ku rushengero kandi icyo nicyo kintu utegereza gukora rero twararonse icyumba hariya aho ushobora kubona buri imfuruka y'inyubako ahantu hose n'imikoro hariya mushobora kugenzura ijwi uko mugomba n'akazu ka sugumwe hariya ni robine n'ikintu cyose cyorohereza ababyeyi n'intebe n'ibindi urashobora kwicara ahantu ho guhindurira umwana namba akenewe guhindurirwa ibintu byose biri hano byose byarateguwe kandi rero kenshi imiyabaga kandi n'abakuze rimwe na rimwe birashika murabizi abakiri bato barandikiranira canke bagatwenza canke ikindi kintu mu rucengero ubu murakuze bikwiye byo kumenya ibibereye kurusha ibyo murabona mutegereza kumenya byiza kurusha ibyo murabona ntushobora kuza hano namba witeze kuba umugabo nyawe umunsi umwe no kurerera umuryango wawe mu bwami bw'Imana rero tangurira kwitangurira urabona kandi ukore neza ukore kandi ubu by'ukuri rero abajeje umutekano w'ishengero bahagarara mu mfuruka z'inyubako n'ibindi kandi namba habaye akajagari batowe nk'umurimo wabo n'abajejwe imibereho y'ishengero bicara hano imbere mu gihe umuntu yitwaye nabi afise igikorwa cyo gusaba uwo muntu ngo atekereze rero nimba badafise uko kubaha byo babyiza ko uwundi muntu yo habwa icyo kibanza kuko hari umuntu ashaka kumva hari umuntu yaje kubwira iyo ntumbero kumva nicyo gituma turi hano kugira ngo twumve ijambo ry'umwami kubw'ibyo buri muntu ashaka kuryumva kandi aryumve mu gacerere ntangere ni si umugwi wo gutera inkuru no kubandanya atangiye ko umuntu asenga umwami ibyo nibyo byitezwe uko niko bitegereje kuba icyo nicyo gituma uri hano ni ugusenga umwami gusa namba woza wotazira imana cyangwa kuvuza induru bandanya gusa murabona kuko nicyo gituma uri ngaha murabona ariko ni ugusenga umwami mu buryo bwawe bwo gusenga ariko nta muntu asenga umwami igihe uriko uravuga kandi mwandikiranira kandi uba uriko urafasha umuntu wundi kuva mu gusenga umwami murabona kubw'ibyo turumva ko ibyo bishobora kuba bibi kandi dushaka ko ibyo biba itegeko mu ishengero iwacu ko mu ikoraniro ryacu ko iyi nyubako iri shengero rizoshikanirwa ubwami bw'imana no kwigisha ijambo senga tazira iyo niyo mpamvu utegerezwa kuza hano gusenga rero hanyuma rero ikindi kintu igihe gikorane geze mu bisanzwe abantu mu mashengero sinibaza ko ari uko bimeze hano kuko nama na ntajyo ngenda murabona kuko ndagiye mu bisanzwe naho novuga ubutumwa mu yandi makoraniro gusigwa kuraza kandi n'ukwerekwa kuraza rero nkaruha hanyuma ndagenda mu cyumba rero nkumbure biri canke umwe muri abo ngaha arantwara imuhira hanyuma akandeka nkaruhuka umwanya muto w'ugushiraho ndabivamo kuko biraruhisha ubwenge cyane kandi rero narabonye amashengero aho bemerera abana kwirukanga ahantu hose mu rushengero n'abagabo bahagaze hanyuma bakavuza induru mu nyubako umwe ku wundi iyo niyo nzira nziza yo kwica igikorane cyari cyitezwe ku mugoroba cyangwa umwanya munaka murabona igihe igikorane giheze va muri iyo nyubako aho rero amasengesho abaheze rero sohoka hanyuma muganire hamwe n'ibintu mushaka gukora namba ufise ikintu ushaka kubwira umuntu ushaka kubabona yemwe ujana nabo canke mu mihana yabo canke uko byoba bimeze ariko ntibikorere mu ishengero reka iyi nyu tuyishikanire imana murabona iki ni ikibanza cyayo cy'ibonaniro aho duhurira nayo murabona kandi cyagezo kiva hera by'ukuri kandi ninizera ko byohimbara data twese wo mu ijuru kandi igihe muje hanyuma mukabona ko izo ngabire ziriko zitangura kwigaragaza hagati yanyu rero nk'ibisanzwe binizera yuko bitazokwigera namba biba hano ariko igihe abantu bafise ishengero rishasha ikintu ca mbere mwomenya ikoraniro rihinduka iry'umugenzo ntushaka ibyo kugira ngo bibe inyuma ya byose iki n'ikibanza cyo gusengerwamo iyi ni inzu y'uhoraho kandi namba ingabire zamwe muzitanguye kuza hagati yanyu ndatahura yuko kuvaho nagiriye ko abantu bimutse hano baja mu mihinga itandukanye y'igihugu kugira ngo bashinge imiryango yabo. Ndabishima nkengurukira Imana ko nizera yuko mu gitondo igihe nashikanira no gushyira ibuye ry'imfuruka hariya nk'umugabo akiri mutoye narasenze kugira rigumeho maze nshobore kubona ukuza kwa Yesu Kristo. Kandi igihe nabikora ndindiriye guhembwa amadolari, kandi hariya twashobora kwakira amashikanwa mu ikoraniro nk'uku maze ukaronka amasenti 30 canke 40, kandi ukariha ukuriha kwacu kwari hejuru nk'amadolari 150 canke 200 mu kwezi. Ni gute nashobora kubikora? Kandi nari nzi ko nariko ndakora kandi kono yasubije jewe imyaka 17 mu gikorwa c'ubwongere ntakora ku gicere na kimwe, ariko ntanga ibintu byose nari mfise jewe kiresi ibyo nakenera, kandi ibintu byose byaza mu gasanduku gatoya hari inyuma ku bwami bw'Imana, kandi abantu baravugishijwe maze bahanura yuko mu kiringo c'umwaka wacitse inzu yo gushiramo imiduga. Satani yagerageje kubidutwara igihe kimwe mu rubanza rwa magendo. Umugabo umwe yavuze ko yavunitse ukuguru kwiwe mu gihe yariko arabikora, hanyuma rero arabireka biragenda, hanyuma yaritwaye maze ashaka kudutwara urusengero, hanyuma mu mayinga kanaka narahagaze mu rukiko. Ariko naho hari ukudatahura kose hamwe n'ivyahanuwe kandi n'ivyavuzwe rihagaze nka rimwe mu bibanza byiza no mu mashengero meza hariya muri Leta Zunze Ubumwe. Ibyo ni ukuri, ijambo ry'Imana nzima ryavuye hano rija ahantu hose ku isi. Murabona ahantu hose ku isi, kandi atankeka ryazungurutse isi yose rija mu gihugu cyose munsi y'ijuru nk'uko tubizi ku isi yose no kose. Rero reka dutekenguruke kubw'ibyo, reka dushime ibyo, kandi ubu ko dufise ikibanza cyo kugereramwo igisenge munsi y'umutwe wacu, ishengero risukuye risa neza ryo kwicaramwo, reka twishikane ubwacu bushasha ku gikorwa maze twishikanire ubwacu Kristo. Kandi mwene data Neville, mwene data w'umwuba, umwungere wacu nyawe, umugarano w'Imana nzima, nk'uko uyo mugabo azi ubutumwa akabugomya n'inkomezi ziwe zose, uko ni ukuri n'umushinganahe. Aratinya kuca nke ntatinya, singombye kuvuga ibyo, ariko ni cyane aritonda cyane ntakankamirana. Murabizi ko kuvuga ikintu gikaze kandi kikababaza canke kwicara canke tekereza na narihweje ivyo maze numviriza amabande yewe, ariko birashikaho nshobora gukora ibyo. Rero nda kandi nshaka ko mwokwibuka amajambo yanje. Murabona kandi ibi byose biriko bishigwa kuri bande. Murabona ikintu cyose giko kirafatwa, kandi ndasaba reka umudiyakoni ahagarare ku murimo wiwe, maze mwibuke ko muri munsi y'igikorwa cy'Imana kugira mufate icyo gikorwa cera. Murabona umuntu wese ajejwe imibereho y'ishengero nk'uko nyene umwungere ategereza ku sigikorwa cy'umwungere kuvuga ibyo, n'abajejwe imibereho y'ishengero canke nshaka kuvuga abadiyakoni kuko ari abajejwe umutekano w'ishengero. Ibyo ni namba umugwi w'abakiri bato baje bava hanze maze bakavuza amahoni, hanyuma murazi uko bakora canke ikintu nk'ico mwikorane canke basohoka hariya, kandi umuvyeyi yarungitse umukobwa we hepfo hano, hanyuma agafatana n'abana b'abatandero maze bakajana mu modoka, hanyuma nyina we yiyumvira ko ari ishengero nk'uko umudiyakoni yategereza kubona ibyo. Uza hano ukicara canke nje kukujana mu muduga wanje maze ndakujane imuhira kwa nyoko. Murabona wewe utegereza gukora ibyo, mwibuke urukundo rurakosora. Murabona iminsi yose urukundo rw'inkomoko rurakosora. Rero utegereza gushobora guhagarara kuvuga ukosorwa, kandi ababyeyi barazi ubu ko hari ikibanza hariya c'inzoya. Mwebwe bane bato muzi bitabereye nko kwirukanga ngaha mu nyubako, murabona, kandi mwebwe mukuze muzi ibitabereye nko kuvugana no kubandanya ibyago ahantu ho gusengera. Murabona ntimukore ibyo, ni bibi, ntibihimbara Imana. Yesu yavuze ati handitse ngo inzu yanjye izoba inzu yo gusengerwamo, gusenga hanze yitwa inzu yo gusengerwamo mu mahanga yose. Kandi biriko bariko bagura banagurisha, hanyuma yafashe inkoni maze arabasohora mu nyubako, kandi nitwifuza ko ibyo bishika hahera hano. Reka rero dushikanire ubuzima bwacu, ishengero ryacu, imirimo yacu, ibikorwa byacu n'ibintu byose dufise ku bw'ubwami bw'Imana. Rero ubu nshaka dusome ibyanditswe bikeye imbere y'uko tugira isengesho ryo kushikanira Imana. Kandi rero ni ukwishikanira Imana ubwira kandi kuko ukwishikanira imana nyako kwabaye imyaka 30 yeze rero mu hanyuma mugedu soma ikicanditswe maze twagivuga nako manya mutoya ndizera ko imana iza kuduha imezagiro yayo hanyuma rero hari ikindi kintu nari ngiye kuvuga ego aho twari tumenyereye gufata amajwi n'ibindi dufise inzu hariya aho bashaka gufata amajwi hari imihora yihariye n'ibintu hari yabiza neza na neza bivuye kuri mikoro ya mbere hariya hari byumba makanzi ibintu byose kubwikirwa cy'umubatizo kandi ikintu kimwe abantu benshi bafata nabi abantu benshi batazi ibyo kuri byanditswe kumuhugira umusaraba mu ishengero ndebuka igihe kimwe ikintu kinaka carabaye hano kubw'ibyo nari mfise imisaraba itatu hanyuma mwene data yarahahungabanye kubera yumvise irindi dini rivuga ko umusaraba usigura katolika ndashaka abanyeshure bamwe canke umuntu munaka canke umukristo yavuze ubwa kabiri avuge ko abakatolika bafise ugutora kubw'umusaraba umusaraba wa kristo niwerekana katolika uwo werekana imana ubwami rero abera berekana katolika twizera ko hariya hari umuhuza umwe hagati y'imana n'umuntu kandi uwo ni kristo ariko abakatolika bizera mu buryo bwinshi bw'abahuza ibihumbi by'abagabo n'abagore n'ibindi umukatolika wese mwiza nka bose yapfuye ahinduka umuhuza rero umusaraba wa kristo werekana yesu kristo mbega murazi ko abakristo ba mbere bijanye n'akahise ka kera k'ishengero rya mbere bikorera imisaraba mu migongo yabo aho bagenda hose kugira bisigure kandi binagaragaze ko ari abakristo rero abakatolika bavuga ko bari bo by'ukuri bavuga ko bari aba mbere ariko icyo gishengero katolika ntiryari bwashingwe murabona ariko abakristo bashira umusaraba ko muzokumva abantu bavuga bati umusaraba inyuma mwisunga ibyo kuri katolika ni katolika nyakuri ishengero rya mwemu ryera ryo ku isi yose ry'isi niryo turi abakatolika turi abakatolika b'inkomoko abakatolika bizera bibiliya murabona bo n'ishengero katolika idini turi degembya kubw'ibyo turi mu bakurikira inyigisho z'intumwa turi abakurikira umubatizo wa mwemu yera n'ibintu byose ishengero rya mbere ryahagarariye kandi ishengero katolika nta nari kimwe muri ibyo rifise murabona rero bashize umusaraba hano wazanywe wakuwe munsi y'igiti cy'umweraya aho yesu yasengeye uyo n'umusaraba wamaze imyaka hanyuma ndawuhabwa na mwene data Argan Bright kandi nshaka kuwushikana n'iri shengero ese ukuntu kandi bijanye yuko wabimanitse hariya wese sinzi uwayimanitse ahiba ubamfu bwanje yababariye igisuma iburyo bwiwe uwo ni jewe kandi ikindi kintu byerekana mu gihe umutwe wiwe wunamye nk'uko mubona ukubabara kwiwe abantu bose bari araba hejuru ya rutari kandi arakwiteze ngaha munyabyaha kandi azoba ariko arakuraba hasi hanyuma bazoshira umuco mutoya ngaha kugira ngo nihaba uguhamagara kuri ya rutari umuco uzohamurika kugira ngo igihe abantu nibaza ngaha ku muvuga muti kubera iki ibyo mubikeneye ntimukwiye kugira ishusho yemwe rero imana yavuze iti ntukibazire igishushanyo iyo mana nyine yavuze iti uzukore abakerubi babiri hanyuma uhuze amababa yabo hamwe maze ubashire ku mutemero wo guhengerwa ko murabona ni kutagira ugutahura murabona rero ibyo byarahumetswe kandi bimanitse neza mu kibanza cyabyo kandi ndashima cyane ko ndi uwo ku ruhande rw'iburyo ndizera ko yambabariye kuko jewe kubyerekeye kwiba by'ukuri ikintu icyo ari cyo cyose uko ndabize ntabyo nigeze nkora mu buzima bwanje ariko nakoresheje nabi umwanya wiwe cyane ku buryo nibye muri ubwo buryo kandi nakoze ibintu byinshi ntari bwigere nkora kandi ndashimira Imana muri iki gitondo ko yambabariye ibyaha byanje. Rero ubu ndashaka gusoma mu gitabo cy'ingoma ya mbere 17, hanyuma mvuge nk'iminota 5 gusa mu gihugwa cyo kushikanira Imana dusenga, hanyuma rero tuje mu butumwa. Rero mu ngoma ya mbere igice cya 17,
nuko
Dawidi amaze kwinjira ingoro yiwe, abarira uvugishwa n'Imana Natani atehejewe mba mu nzu yubakishijwe amasederi, nayo isandugu y'isezerano ry'Uhoraho ibaye mu ihema gusa. Natani yishura Dawidi ati, kora nk'uko wumva ugomba kose kuko Imana iri kumwe nawe. Ariko iryo joro nyene ijambo ry'Imana riza kuri Natani riti, genda ubwire Dawidi umusavyi wanje, genda ubwire umusavyi wanje Dawidi bambe utuku ni kuora hagize uti nta nzu uzomwubakira yo kubamwo, uterega ntiyigeze kuba mu nzu uhereye igihe yaduganiye Abisirayeli gushitsa n'ubu, uti yaba mu ihema akimukira mu rindi, yimuka mu rusaga akaja mu rundi, uti mbega ahantu hose yagiye agendana n'Abisirayeli bose, uti hari aho yigeze kubarira umucamanza w'Abisirayeli uwo ari we wese uyashizeho kuragira abantu biwe, akamubaza ati niki cababujije kumwubakira inzu? Nuko rero uko abari kubarira umusabyi wanje Dawidi tuhoranye n'ingabo kuniko agize ati, yagukuye mu bwungere inyuma y'intama ngo ubesega abantu biwe b'Abisirayeli, uti kandi yagendana nawe aho waja hose utarandura abansi bawe bose imbere yawe, uti kandi azoguha izina nk'uko abandi bahambaye bo mu isi bayafise. Ndashaka kuvuga ahantu ko Dawidi yabonye ikintu kimwe twabonye. Dawidi yavuze ati, ntibibereye ko mwebwe mwanyubakiye inzu y'amasederi hanyuma isandugu y'isezerano ry'Imana yanjye rikaba riri munsi y'ihema? Izo zari insato zari zashonewe hamwe z'intama n'ibikoko. Yavuze ati, ntibibereye ko ngira urugo rwiza hanyuma isandugu y'isezerano ry'Imana yanjye rikaguma mu ihema. Rero Imana yashize ku mutima wiwe kubaka ishengero. Ariko Dawidi kubera yuko yari umuntu w'urukundo no kwishikanira Imana, yamara yari yarabeshe yarasheshe amaraso menshi. Rero yavuze ati, Dawidi avugira ibi imbere y'umuhanuzi w'icyo gihe ari we Natani. Natani nawe kuko yari azi ko Imana ikunda Dawidi, yavuze ati, Dawidi kora nk'uko wumva ugomba kose kuko Imana iri kumwe nawe. Mbega majambo! Kora nk'uko wumva kose kuko Imana iri kumwe nawe. Kandi muri iryo joro nyene byerekana ukwishikanira kwa Dawidi ku rukundo rw'Imana. Hanyuma kubona muri iryo joro nyene azi yuko yari mu makosa ko atari yemerewe kubikora, Imana yagize ubuntu bikwiye bwo kumanuka ikavugana na Natani. Kandi yamye namye nkunda ya majambo, genda ubwire Natani umu, genda ubwire Dawidi umusavyi wanje ngo nagukuye mu bwungere. Gusa ntacyo yari cyo, kandi ndashaka kubigereranya ngaho umunota umwe. Nagukuye mu busa hanyuma ndaguha izina, ufise izina nk'abantu bakomeye bari ku isi. Kandi ibyo ndashaka kubigereranya mu ibanga, yamara mu buryo bwo gutanga iciyumviro. Nariko niyumvira yuko mu myaka mikiheze nari magaze hepfo mu gisagara ngaha kandi nta muntu yaranyitayeho nta muntu yankunda kandi narakunda abantu ariko nta muntu yankunda kubera kahise kumujyango Sugukengera mama na data bagaciro Yesu kuno nifuza ko mama yari gushobora kubaho ngo agendere muri iyi ngoro muri iki gitondo benshi mu bakera bashize amahera yabo kugira ngo bafashe kuyubaka ngaha nkumbura Imana muri iki gitondo irabareka barabire hejuru y'igikingi ariko umuryango wa Braname ntiwari wuzwi neza cyane ngaha kubera kunywa nta muntu n'umwe yagira icyo duhurirako kandi ndibuka mbwira umugore wanjye haheze igihe gito nibuka gusa ko ntashobora kugira umuntu amvugisha ntawaranyitayeho none ubu dutegereza kwinyegeza kugira ngo turuhuke gato none ubu umwami yaduhaye ahantu heza hamwe hamwe n'ibi bintu bikomeye yakoze kandi ampa iruhande rwa izina ribi yampaye izina nka bamwe mu bantu bakomeye kandi yaranduye abansi banje aho nagiye hose nta kintu na kimwe cigeze gihagarara imbere yayo aho yagiye hose ariko kandi Yesu ukuntu nshima kubw'ibyo kandi mbega nari kubimenya nte nk'umwana mutoya mudushambara haruguru amazo abiri cyangwa atatu uvuye hano gushyika ku ishuri rya Ingramville aho iryo shuri ryantwenga kubera nari umworo kandi nagendera mu kidengeri cya kera nari kumenya gute ko umunsi muri icyo kidengeri hari urubuto rw'ishurwe rya basareti ryashobora gushurika nk'uku kandi nari kumenya gute ko atamuntu amvugisha nyamara yari kumpa izina ryubangwa mu ihanga ryiwe kandi rero Dawidi ntiyemerewe kuba ku rusengero ntiyashobora kubikora ariko yavuze ati azohagurutsa mu rubyaro rwawe kandi azokubaka urusengero kandi urwo rusengero ruzoba urusengero ruzokwamaho kandi ku muhungu wawe umuhungu wa Dawidi azoba ubwami buzokwamaho azoba ukomeza Salomo umuhungu wa Dawidi mu mubiri wavuye mu nkomezi ziwe z'umubiri yubakiye inzu umwami urusengero ariko igihe urubuto nyarwo rwa Dawidi ruza umwana wa Dawidi yababwiye ko hazogera igihe hatazosigara ibuye rigeretse ku rindi ry'urwo rusengero ariko yagerageje kuberekeza ku rundi rusengero Yohana wahishuye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana yabonye uru rusengero ibyahishuriwe Yohana 21 yabonye urusengero rusha rwororoka ruva mu ijoro rwiteguwe nk'uko umugeni asharizwa kubw'umugabo wiwe kandi ijwi riva mu rusengero rivuga riti ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu kandi Imana izogerera muri bo kandi bazohanagura amosozi yose ku maso yabo kandi nta nzara izongera kubaho nta gahinda nta mibabaro cyangwa urupfu kuko ibya mbere bishize rero umwana w'ukuri wa Dawidi nk'uko tuzobibona muri ibi byigwa bizoza muri iyi ndwi azoza rero mu rusengero rw'iwe urusengero rw'Imana ihema ry'ukuri yagiye kuba kubu kuko yavuze muri Yohana 14 imuhira kwa data aramaze umeshe kandi nzogenda yashaka kuvuga iki byaramaze gutegurwa imbere y'igihe kandi ngiye kubategurira hanyu kandi nzogaruka kubajyana iwanje kandi neza turazi ko bizoba igihe gikomeye kiri imbere kandi urubuto nyago rwa Dawidi ruzofata intebe y'ubwami ariko Yesu Kristo hanyuma ho ruzoganza ishengero umugeni wewe mu nzu hamwe nawe no mu miryango 12 ya Isirayeli bihe bidashira kandi ahantu hato mu gihe Dawidi atashobora kubaka ihema ry'ukore ry'Imana kuko ntibyari ntiyari yiteguriye kubikora ntacyo yashobora gukora yari umuntu apfa kandi yari yarasheshe amaraso niko bimeze n'uyu munsi kuri twebwe nitwiteguye kubaka ishengero ry'ukuri ry'Imana hariho umwe gusa ashobora kubikora kandi ririko rirubaka ubu ariko rino shengero ritoya hafi y'inyubako ya Salomo yamwubakiye kandi hamwe n'izindi zose n'ahantu h'umwanya mutoya gusa wo gusengera gushika igihe kigeze aho ishengero nyaryo rizoshirwa ku isi kandi ubugororotsi buzoganza kuva ku ijuru gushika kurindi kandi nta mubabaro uzobaho nta mazika azobaho muri urwo rusengero ntihazobaho ubukwe kuko buzoba ubukwe buhambaye ibihe bidashira mbega kizoba ari igihe kimeze gute ariko mureke dushire ku mutima wacu uno munsi yuko mu kwibuka no mu kurindira iryo shengero ko riza yuko tuzokwigenza muri mwe muwiwe yuko tuzosenga muri kino kibanza nk'uko turi muri kijya kindi kibanza turindiriye ko cya kibanza gishika rero muze duhagarare kandi nk'uko dusoma ibyanditswe byanditswe byera mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi rya mbere byari byagiye n'ikiyaga nticyari kikiriho jyewe Yohana mbona umugwa wera Yerusalemu mushya wororoka uva mu ijuru ku Mana witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wewe numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riteye ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu kandi izogerera muri bo no nabo bazoba abantu bayo kandi Imana ubwayo izobana nabo izoba Imana yabo mureke twunamike imitwe yacu ubu data uwo mu ijuru duhagaze mu cyubahiro nta ngere duhagaze mu kubaha no mu guca bugufi kwera kandi turagusabye mwami ngo wemere ingabire yacu ko waduhaye ubuntu amahera ngo dutegure hano hantu ho kugusengera nta kintu cyangwa n'ahantu twoshobora gutegura kuri ino si hoba habereye ngo mwe mu w'Imana habe ariko iyi turayi gushikaniye nk'ikimenyetso cy'urukundo rwacu nuko twiyumva kuri wewe kandi turagushimiye ku bintu byose wadukoreye kandi rero inyubako n'ikibanza byaragushikaniwe kera cyane ku gikorwa kandi turagushimiye ku bw'ibyo byibutso by'uko twari tumeze kandi rero mwami Imana nk'uko iyerekwa ryaje imyaka myinshi yaheze garagaza ibiyuko nabonye inyubako zishaje abantu barimwo igihe kimwe hanyuma zari zasubiyemwo zigigwa nshasha kandi narungitswe hakurya y'uruzi. Rero mwami Imana muremyi w'amajuru n'isi, turahagaze nk'abantu b'ubusho bwawe, turahagaze nk'abantu b'ubwami bwawe, kandi jewe ubwanje n'umwungere n'ishengero n'abantu turagushikaniye ino nyubako kubw'igikorwa c'Imana nye n'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe, kubw'igikorwa c'Imana n'uguca bugufi n'ukubaha Imana, kandi kugira ngo ubutuma bwiza bududubize kuva muri kino kibanza gushika butumisiza kuva mu mpande zine z'isi kuraba ubwiza bw'Imana buva muri yo. Uko wakoze muri kahise, ese kazoza kuba inshuro nyinshi cyane gusumba. Data rero turakwishikaniye kubw'igikorwa biciye mu ijambo hamwe n'ibiri muri twebwe. Mwami ishengero n'abantu barishikanye kino gitondo kumviriza ijambo, kandi twebwe nk'abakozi b'Imana turishikanye kuvuga ijambo, uhora ugabye mu gihe gikwiye mu gihe kidakwiye, uhane wihanize mu kwihangana kose, nk'uko handitswe hajya mu ibuye ry'imfuruka haraheze imyaka 30 wavuze uti, kubw'igihe kizoza aho batazokwemera kwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abajya yifuza kumva ibibanezera bazokwirundaniriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo, kandi bizobabaza amatwi yabo ngo nibumve ukuri bazimira bakurikira imigani y'ibinyoma. Mwami, nk'uko twagerageje kugoma ijambo ku bantu, ese two umekegwa kandi mu guhabwa inkomezi nyinshi, mwami, nk'uko imigabane ibiri y'impemu bikore hano, ese mwemu yera, nk'uko byari biri mu minsi bagushikanira ingoro y'Imana igihe Salomo yasenga, mwemu yera mu ishusho y'inkingi y'umuriro n'igicu yaje imbere y'iremba azunguruka hafi y'abakeruba jahera, hanyuma aruhukira ngaho. Ewe Mana, Salomo yavuze ati abantu bawe nibaba mu ngorane aho ariho hose, nibahindukirira hano hantu hera hanyuma bakagusenga, rero ubumve uri mu ijuru. Mwamese mwemu yera kino gitondo yoza muri buri mutima ubugingo bwose bwishikanye muri ngaha, kandi Bibiliya ivuga iti ubwiza bw'Imana bwari buniniya cyane gushikaho abaherezi ntibari bagishoboye guhereza. Kubera ubwiza bw'Imana, ewe mami Imana, reka bisubire bibubwira, kandi uko twihereje n'ishengero mu kwishikana kubw'igikorwa, kandi handitswe ngo musabe namwe muzoronka, kandi turishikanye n'ishikanwa gishengero ryacu kino gitondo kuri wewe kubw'igikorwa, kubw'imico ya mwe ya nyuma, kubw'imico y'igihe cyo kukagoroba, ngo tuzane ukuremesha n'ukwizera ku bantu barindiriye kuza kumukwe, kwambika umugeni ubutuma bwiza bwa Kristo, kwakira umwami Yesu. Rino turari gushikaniye jewe ubwanje mwene Data Neville, ishengero kubw'igikorwa c'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murashobora kwicara.
David said,
Dawidi yavuze ati naranezerewe gihe bambwira ngo tugende mu ngoro y'Uhoraho kandi reka bigumane natwe ngo igihe bizovugwa tuzonezerwa guhurira mu ngoro y'Uhoraho. Amina. Rero inyuma y'igikorwa cyo kwishikanira Imana ndafise isaha imwe rero, kandi rero mwibuke gusa ubu icyo turiko turishikanira kubaha ubugororotsi, utekereza imbere y'umwami, utazira imbere y'umwami, kandi uce bugufi cyane uko ushobora kose mu nzu y'Uhoraho. Kandi rero kandi igikorane kizoba giheze, buno nyene igikorane giheze, muve mu nyubako. Murabona hanyuma ibyo biha umwanya ugira isuku yinjire ngaha no kuhahanagura kubw'igihe gikurikira no kuba hateguwe, kandi si suruzazane mu ngoro y'umwami. Kandi nibaza ko mu kibanza kizosukurwa nk'iminota 15 inyuma y'ibikorane, mugiriranire ubucuti atankeka, nimuramukanye mwese, kandi mutumire umuntu wese kugaruka. Kandi turarindiriye kuronka ino ndwiza. Rero kimwe mu bikorane bihambaye cyane byiza kuba muri ino channel turaciteze. Rero jewe ntivyigeze binjamo neza kugeza aho ikintu kinaka kugeza aho inyuma cyane amasaha akuze cyane y'ijoro mu masengesho natanguye kubona ikintu kinaka. Rero ndizere iki kizoba ari igihe gihambaye, icyo nizera yuko ariko kizoba kimeze namba umwami azodufasha. Rero ubu igihe navuze nti igihe uhambaye, rero ngiye kuvuga ku kintu nk'icyo kino gitondo. Murazi icyo umuntu yita igihambaye, hari aho kitaba igihambaye, ariko Imana yita igihambaye umuntu acita ubusazi, kandi icyo Imana yita ubusazi umuntu acita igihambaye. Rero mureke dushyire ibyo mu bwenge tugeze buri jambo. Rero ibikorane ni birebire, bizofata umwanya muremure cyane, kuko n'igikorane kitoroshe inyigisho nyinshi kwishikanira Imana. Hanyuma gusa na hano hantu ndi abantu bagerageza gusa kandi bashaka kungaburira ikintu cyose, ariko jewe bavuze bati rero wataye ibiro byinshi mwene Data Branham ikintu cyose, ariko namye kenshi mu bikorane nategerezwa kuva ngaho umunsi w'iyinga mu ijoro ukurikira kuja ahandi hantu buno nyene muri Mexico. Rero ni ikintu kigoye, rero ariko ndiko ngerageza gusa kureka kajya kujya cyane, hanyuma nitegura ubwanje, kandi nanezerewe kino gitondo kubona mwene da Junior Jackson, kandi mwene da Rudere n'abakozi b'Imana batandukanye n'abandi bose ijya no hino Imana ibahezagire mwese. Rero ndashaka kuvugana namwe kino gitondo kucigwa nanditse ibintu bimwe ngaha bijyanye nacyo, kandi ndashaka gusoma ubwa mbere mu gitabo cya Yesaya igice cya 53. Rero mu gihe muri ko murahazingurura noshaze kuvuga ikintu kimwe cyanke bibiri. Ibyo rino joro ndashaka kuvuga kuri kino gitabo gushira igitarugwa agati y'igihe cya nyuma cy'ishengero no kugurugwa kw'imatanyije ishashara. Rero hariho icyobo kinini yangaho, hanyuma imbere igihe nahejeje bijya bihe by'ishengero naravuze no ku mayinga 70 ya Daniyeli buno nyene inyuma y'ivyo kuko birakurikirana. Kandi hanyuma navuze nti ubu namba nzofata bya imatanyije ishashara nzotegereza guheza no mayinga 70 ya Daniyeli kugira ndabimadike n'ibimatanyije ishashara, kureka ikintu cuguruye. Kandi ico cari igice ca 5 c'igitabo c'ibimatanyije ishashara ndwi. Kandi turafata ivyo rino joro dushaka kugerageza gutangurira ijoro gute ibinyerekeye wamaze kubivuga, sivyo? Gutangura kare, mbega hari umuntu yoshobora kuba ngaha nk'isaha imwe yuzuye? Ni vyiza, reka dutangure igikorane nk'uko bisanzwe. Isaha 12 n'igice igikorane c'indirimbo, kandi ndaza kuba ndi ngaha isaha imwe. Kandi rero hagati mu ndwi hagati tuzotangura kare, hanyuma twebwe rero tuzoza. Nta muntu akunda kuririmba nk'uko abakristo babikora, turakunda kuririmba, turakunda ibyo bintu. Ariko rero turi mu kindi kintu ubu, turi mu ijambo. Itegereje rero reka tugwane naryo ubu, tugiye turi mu nyigisho, kandi urashobora gutahura ikintu gikomeye kimbuza amahoro. Murabona kuko iyo nigishije ikintu cy'ikinyoma nzotegereza kubibazwa. Murabona rero Sinegereza gufata icyo umuntu wese yovuga ntegereza bitegerezwa kuba ari ibihumetso kandi ndizera yuko abamarayika ndwi bafashe imituragaro ndwi bazobituronsa murabona kandi rero Yesaya igice cya 53 cyo muri Yesaya umurongo wa mbere cyangwa umurongo wa kabiri nashaka kubaza iki kibazo rero iki nticerekeye ibimeze bishashyarandwi na gatoya ibi ni ubutumwa gusa kuko nari nzi yuko nategerezwa gushikanira Imana kandi sinashoboye kujya muri ibyo kuko nta mwanya nari mfise ariko niyumviriye gusa ku gikorwa cyo kwishikanira Imana igikorwa gitoya iki cibutso kubwira ishengero cyanke igikorwa gitoya cyo kwishikanira Imana bambe hanyuma bobo cobaye ari igihe cyo kugenda muri ibyo nshaka kuvuga murabona kubwo ukuguru iki gitabo rero nzobikora mu ijoro kandi rero iki ni igikorwa gitoya gusa kija kwinjira namwo neza na neza n'ivyo uko biri kose rero ubu umviriza buri jambo rifate kandi namba uriko urashira ku mabande cyangwa ikintu cyo cyose rero ugumana neza niyo nyigisho y'ibane ntuvuga ikintu na kimwe kiretse cy'ibandi vuga neza na neza uko ibandi vuga gusa murabona rero kuko bimwe muri ivyo bintu bituma tugiye gutahura byinshi kubyerekeye ibi ubu gituma bitahuwe nabi murabona kandi ntukekeranye vuga neza kuri icyo bande ivuga ntagire ikintu kindi uvuga murabona kuko simvuze ibyo kubwanje niwe abivuze murabona kandi kenshi ruzazane abantu barahaguruka maze bakavuga bati yemwe nakana naka yarabivuze ko bisigura nkuko gusa bireke nyene uko biri murabona uko dushaka bibiliya uko bibiliya bivuga gusa niko tubijaga gusa nkuko ntugashire insobanuro yawe bwite kuri ibyo byaramaze gusobanurwa murabona ninde yemeye inkuru zacu kandi ku boko kuhoraho kwa ishuri wende reka ndabisome ubwira kandi ubu mu bwitonzi ninde yemeye inkuru zacu ikibazo kandi ku boko kuhoraho kwa ishuri wende muyandi majambo namba wemeye inkuru zacu rero ukuboko kuhoraho kwarahishuwe murabona ninde yemeye inkuru zacu kandi ukuboko kuhoraho kwa ishuri wende rero nshaka gusoma muri iki gitabo cy'ubutumwa bwiza cy'uwera Matayo igice cya 11 cy'uwera Matayo kandi rero muzane impapuro zanyu n'ibindi kuko kenshi na kenshi turi namba udafise igifata amajwi uzane urupapuro rwawe kugira dushobore kubironka igice cya 11 cy'uwera Matayo umurongo wa 25 n'uwa 26 11 26 na 27 ni byiza Yesu avuga mu isengesho ndashaka gutangurira gato inyuma y'ibyo reka tubigire umurongo wa 25 na 26 aho niho navuze uko biri kose kuko naravyerekanye ngaha muri bibiliya yanjye muri icyo gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza mwami w'ijuru n'isi kubw'ibyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzoya ego me data kuko washimye ko biba bityo tahura neza ibyo bisomwa bibiri by'ibyanditswe ninde yemeye inkuru zacu kandi ukuboko kuhoraho kwa ishuri wende no mu nyuma Yesu yashimye Imana kuko yahishije amabanga abanyabwenge n'abahanga kandi ko yahishuriye abana boshaka kwiga kuko byo bae byiza ku Mana gukora gutyo ubu muri iki cigwa canke kucita canke muri igisoma cy'ibyanditswe canke nakuyemo iki cigwa Imana yihisha mu biciye bugufi hanyuma ikihishura muri ibyo nyene ubu ni ukubera amabande nsubiramwo umwanya wose kubera amabande murabona kuko baramufata murabona imana yesha mu biciye bugufi hanyuma ikeshura muri ibyo nyene biratangaje kwiyumvira ukuntu imana ikora ikintu nk'icyo imana izokwihisha mu kintu kinaka giciye bugufi cyane bizotuma umunyabwenge agihusha ku birometero amamiliyoni hanyuma agahindukira kandi muri icyo kintu giciye bugufi cyane mu guca bugufi ku kuntu ikora igasubira ku cyishuramwo niyumviriye ko byokora icigwa cyo ko twoshobora kwiga ibi mbere yuko tujya mu nyegesho zihambaye z'ibimatagishisha sharandwi benshi baramuhusha mu buryo yihishura rero abantu bafise ivyiyumviro byabo bwite by'ico imana yotegereje kuba n'ico imana igiye gukora kandi nk'uko nakoze itangazo rya kera kenshi yuko imana umuntu aguma ari umuntu yamashima imana ku byo yakoze kandi yamarindiriye ibyo azokora kandi akirengagiza icyo iri kwirakora murabona uko niko babihusha baraba inyuma maze bakabona ikintu cyiza yakoze ariko bananirwa kubona ikintu giciye bugufi yakoresheje kugira ngo igikore murabona hanyuma rero bakaraba imbere maze bakabona ikintu gihambaye kigiye kuza kigiye gushika kandi inshuro 9/10 cyaramaze gushika neza iruhande yabo kandi giciye bugufi cyane ku buryo batakimenya murabona umunsi umwe umugabo ngaha utika kandi namba bamwe mu bantu biwe bari ngaha simbuze ibi kubwo kwararaza na kimwe uwo mugabo yari igicocoro mu ntambara y'abenegihugu kandi nibaza yuko yari sinzi uruhande yarimwo ariko nibaza yuko yari umuroberi kandi yari umuntu adasenga kandi atangaza ko atakintu nk'icyo Imana kibaho yaba muri Utica izina ryiwe yari Jim Dorsey benshi muri mwebwe murashobora kuba mwaramumenye yarampaye kenshi ishamwa bita pasiteke igihe nari umwana muto yahora arima za pasiteke ku ruzi hepfo hariya kandi yari umugenzi mwiza wa dawe ariko yavuze umunsi umwe kimwe mu bintu bitangaje yigeze kubigwa mu gihushane rero nari umwana muto w'icyo gihe ariko mu gihushane no kwizera kwiwe byamutumye aja kure kandi agenda yunamisa umutwe no kurira kandi natahuye yuko ku bw'ibi uwo mugabo yari yahindukiriye Kristo nko ku myaka 85 yabajije umukobwa muto w'umunsi umwe yariko arava mu ishure ryo kuyinga kuki yataye igihe ciwe mu gukora ikintu nk'ico yavuze yuko ari kubera yizera yuko hariho imana hanyuma umushinga nawe Dorsey yavuze ati mwana uri mu makosa kwizera ikintu nk'ico rero yavuze yuko uwo mukobwa mutoya ahagaze maze agatora ishugwe ritoya mu mwivu arikurako uduce twaryo maze avuga ati mushinga nahe Dorsey woshobora kumbwira ukuntu iki kibaho ngibyo igihe yatangura kwihweza icyo kintu yashobora kuba yabwiye ujya mwana ati yemwe kimerera mu isi rero byari gukwega ibibazo byashobora kugaruka isi yavuye hehe uru rutete rwageze hariya gute byagenze gute kubandanya no kubandanya no kubandanya mu kuduga ku isoko gushika aho abona murabona atari ibintu mu bintu bihambaye bikayangana twiyumvira ariko ni mu bintu bisanzwe imana igaragara mu biciye bugufi rero birahimbara imana kwihishura hanyuma rero ikihisha kandi ikihishura mu bintu bisanzwe bitoye ibyo byashizwe hejuru y'umutwe w'umuntu kuko mvuze muti ni kuko imana igororotse yakora ibyo ni ukubera yuko umuntu igihe yaremwa ku itanguriro ntiyategerezwa kugerageza kwibako umuntu yaremwe kugira ngo abeshweho n'imana gusa niyo mpamvu tugereranywa n'imyaga z'intama cyangwa intama intama ntishobora kwirongora itegerezwa kugira umurongozi kandi ni mwemu yera yotegerejwe kuturongora rero umuntu akozwe gutyo
So man is made that way, and God.
Kandi mani bikogwa byayo byose yabigize ibiciye bugufi. Kuburyo umuntu asanzwe yoshobora kubitahura kandi Imana ubwayo yegera mutoya hamwe n'umutoya mu buryo bwo gutahurwa n'umutoya mu yindi mvugo yavuze muri Yesaya 35 ndibaza yavuze iti abayicamwo naho ho bamwe ibijuju ntibazozimira ni ibintu bice bugufi cyane kandi tuzi ko Imana ari nkuru cyane gushika aho twitega ko iba ikintu kinaka gihambaye hanyuma tugahusha icyo kintu gitoya tutsitara ku biciye bugufi uko niko duhusha Imana mu gutsitara ku kintu giciye bugufi Imana iciye bugufi cyane gushikaho abize bo muri iki gihe no mu bihe byose bamuhusha ku birometero amamiliyoni kuko mugenge bwabo bazi ko nta kintu na kimwe kimeze nkawe gihambaye cyane ariko guhishura kwiwe ibigira bitoya cyane ku buryo bica hejuru maze bakabihusha rero mwiga ibyo mu byige byose kandi mw'abantu umwe bagendereye ngaha igihe muja mu byumba byanyu by'uburaro mufata ibyo bintu maze mubizirikane nta mwanya dufise wo kubisesangura nk'uko yotegereje gusesangurwa ariko ndashaka ko mubikora nimwagera mu buraro canke ihoteli canke aho hose mwashikiye canke imuhira mukoranire hamwe maze muvyige ko bayihusha mu buryo yihishura kuko irahambaye cyane yamara yihisha mu bintu bitoya cyane kugira ngo yimenyekanishe kuri batoya cyane murabona ntimugerageze kuronka ibihambaye kuko ibica hejuru ariko mwumvirize ukwishisha bugufi kw'Imana hanyuma rero murabona Imana ngaha nyene mu buryo buciye bugufi ubwenge bw'isi bunoboye rwose bwaciye mu ishuri bwama bumuhosha rero sindi ngaha kandi ndazi yuko hariho abari mu bishuri babiri canke batatu abonzi bicaye ngaha kandi si ngaha ngo ndwanye ishuri canke ukwiga no kugerageza gushigikira ukutamenya no gusoma no kwandika sindi ngaha kubw'ibyo ariko ku uko biri abantu bashize umutima kuri ibyo gushikaho bari no mu maseminari n'ibindi barahusha icyo kintu nyene Imana yashyize imbere iyo niyo mpamvu ntagwanya bene data bari mu madini ariko ndwanya uburyo bwo gukora kw'amadini kuko agerageza kwishyira hejuru kandi yigisha abakozi b'Imana bayo ahantu aha n'aha kugushikaho namba badafize ishuri n'inyigisho bisabwa barirukanwa kandi bategereza kuronka igipimo cy'uko bakwije mu mutwe n'ibindi sinigeze niyumvira yuko ari ubugombe bw'Imana gupima umukozi w'Imana ku bijyanye n'uburwayi bwo mutwe ariko kumupima ni jambo murabona yo inzira y'Imana yo gupima umuntu wayo yarungitse kugira ijambo igisha ijambo rero uno munsi twigisha icigwa cy'iby'ubwenge twigisha nemera n'ibijyanye n'ibindi n'idini n'ibintu byinshi cyane n'ijambo tukarishira ku ruhande kuko bavuga ko ridashobora gutahurwa rishobora gutahurwa yasezeranywe kubikora ubu turiko turamusaba kubikora ubu tugiye gufata abantu bamwe ngaha mu kanya gatoya reka turabe mu gihe cyane w'igihe cyane w'Imana yabonye ko ubwenge bw'isi babushira ku mutima cyane kandi bakubaha yarungitse ubutumwa budasanzwe yarungitse ubutumwa busanzwe biciye mu muntu asanzwe kugira ngo ibereke ubukuru bwayo rero turazi ko mu minsi ya Nowa bavuga ko iterambere ryari rikomeye rwose noneho gushikaho tutarigera dushikaho hantu muri iri terambere ryacu rigezweho kandi nizeye ko amaherezo tuzorishikako kuko umwami wacu yavuze ati kandi uko byari mu minsi ya Nowa niko bizoba no mu kuza k'umwana w'umuntu yatanze ubororero bumwe kandi barubatse ayo mapiramide n'ibishusho hariya muri Egiputa kandi barubatse ibintu binini ya rwose tudafise ubushobozi no munsi bwo kubaka nabyo bari bafise ibyo gusiga ibi kiziga bashobora gusiga umubiri kugira ngo ugaragare uri muzima gushika ubayeho gushikaho ugeza nuno munsi nabyo dushoboye ntidushobora kubika ikiziga uyu munsi ntidushobora nidufise ibyo dukoresha ngo tubikore bari bafise amabara afata vuba mu myaka 4,000 canke 5 iheze byaguma ari ryabara nyene murabona ntabyo dufise nk'ibyo uno munsi kandi ibi bintu byinshi bikomeye by'iyo terambere byerekana ubukuru busumba iterambere ryacu rigezweho kandi kubw'ibyo urashobora kwiyumvira ingene amashurwe n'ubumenyi amashure n'ubumenyi byari nk'ibimenyetso bikomeye byadusigiye ko habaye iterambere nk'iryo mbega iterambere rikomeye ryategerezwa kuba yemwe ibyibutso ingene ubwo bumenyi n'iterambere rigezweho n'amashure byari ngombwa ku bantu bategerezwa kuba byoterereje kuba byari bigoye cyane nkumbure kuronka utize muri bo na gatoya gutyo rero imana mu kurondera muri ubwo butunzi bukomeye ku bw'icyo gihe mu buryo bwo gukora bwabo ntiyoshoboye nkumbure kuronka umuntu abere gushika ironse utize nkumbure umurimyi yitwa Nowa umwungere w'intama hanyuma imuha ubutumwa bwayo kugira ngo yigishe abantu bwari bukengeretse kuko ubumenyi bwabo bw'icyo gihe gushika aho abantu batsitaye kubwo guca bugufi kubwo butumwa kandi yamara ubutumwa bwari imbere y'ubumenyi intagondwa mbega imvura yoshobora kuba mu kirere gute mu gihe atamvura iriyo hejuru murabona kandi ubutumwa bukengereze bwo kubaka ubwato bwubaka ikintu binjiramwo ahantu hatari amazi ngo kireremba yemwe yahindutse umushikuzi kandi yohindutse nk'uko twobyita nambamwo kwihanganira imvugo y'iki gihe umuntu w'akazeze kandi hafi abana b'imana bose n'utuzeze murabona nuko bari ndanezerewe ko ndi umwe muri bo ku bw'ibyo murazi baratandukanye n'uburyo bugezweho bw'iterambere ku bw'ibyo bahinduka utuzeze bakavantara yavuze ko abantu biwe ari abantu biharije badasanzwe kavantara ariko ubuherezi bwa mwemu ubwoko bwatoranijwe bushikanira imana ibimazi byo mu buryo bwa mwemu ni imbuto z'iminwa ishima izina ryayo mbega ihanga irabafise kandi mumenye ubu mbega ikintu gikomeye cyategerejwe kuba muri iyo minsi kugira ngo umushikuzi aje mu ishengero umushikuzi hanyuma yigisha ubutumwa bwiza busa naho butari ku murongo y'ukuntu bizeye kandi abanyabwenge bati yemwe byari gusa ubusazi ese ingene boshoboye mu bumenyi bwabo kwerekana ko atamvura yariho hariya ariko umwungere akengeretse yizeye yavuze ati namba imana ivuze ko izogwa izogwa murabona kandi rero gereranya ibyo nuno munsi ku byerekeye ukuntu yakize indwara bavuga bati ni bishobisho gusa ndashobora nkoresheje ubumenyi kwerekana ko iyo kanseri canke icyo kintu canke icyo kintu kiri ngaho ariko kubize yakengereze cagiye murabona kuko atariko araraba ku kintu ariko araraba ku isezerano nubwo Nowa yabigenjeje rero nubona kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu mu bumenyi nta muntu umuganga yoshobora kuvuga ati raba hano ikibyimba cawe kiracari hano kanseri yawe iracari haho ukuboko kwawe kuracamugaye nk'uko kwamye uri umusazi kandi wibuke iyo ni ya mpemu nyene iva mu minsi ya Nowa yavuga iti nta mvura iri hariya hejuru turashobora raba ku kwezi n'ibyubu n'ibyuma kandi nta mvura iri hariya ariko mu gihe Imana yavuze ko hari imvura hariya ukwizera ni ukumenya rwose ibyizerwa kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri kandi ukwizera kuruhukira impera n'imperuka mu ijambo ry'Imana aho niho kuronkera ikibanza cyo kuruhukiramwo murabitahura ikibanza cya nyuma kuruhukiramwo ni mu ijambo ry'Imana aho niho Nowa yaruhukirije Imana yarabivuze byari bikwiye ubu mumenye ubugira kandi rero ubu Nowa mu kwizera ibyo yari umushikuzi kandi abantu b'iki gihe bizera umubatizo wamwe mu yera rero ishengero rivuga riti aba bantu n'abashikuzi nta kintu Nakindi bari atari umugwi w'abantu banezerewe n'ibishobisho abantu bahinda gashitsi ariko nibazi ko ari jambo ry'Imana gigisha nisezerano kandi Nowa ntiyarazwe ishinga n'ibyo bavuga bati umutama yataye umutwe ko mu by'ubumenyi yari yihenze no mu mutwe yari yihenze ariko kuri Nowa ryari ijambo ry'umwami kandi Nowa yagumanye naryo kandi abanyabwenge n'abahanga batsitajwe n'uguca bugufi kwabyo niho kwasiga ubuzima ese rero igihano rujya rungane rwaronse abantu benshi bavuga bati yaba narabaye muri kijya gihe oya wari kugira iyo nyifato nyene kuko ni vya bintu nyene biriko biba uno munsi gusa ni mu bundi buryo birabatsitaza uyu munsi nk'uko byabasitaje ico gihe nankeka mu minsi yabo bari bafise abavuga butumwa benshi ariko Nowa yarahumekewe n'Imana kandi Nowa yashoboye kwiweza hanyuma akabona ibigiye gushika no kumenya ko ururunganwe rusambanyi kandi rw'inzigo nkoro ko Imana itorureka ngo rubeho rero mbega dukora iki uyu munsi ariko tubona ca kintu nyene Sodoma na Gomora igezweho murabona b'inzigo abantu babasambanye bize cyane gushikaho basitwaza no kwigisha bugofi kwingana imana igaragaza kubaho kwayo n'ijambo ryayo yerekana ijambo ryayo nta muntu n'isi rosera acanke ashobora kuvuga ko tutabona natwe buri jambo ry'imana ryagaragaye isezerano byose muri iyi minsi ya nyuma imico y'akagoroba yategereza kumurika turi abantu bagira ubwo buntu bwo kubona ibyo kandi rero ku binyegejwe abanyabwenge b'iyi si Yesu yabwiye Imana Data yavuze ati washimye kubinyegeza kubibanyegeza nubwo bimeze uko Data warabinyegeje bareke n'ubwenge bwabo murabona n'ubwenge bwatanguye kurungika umupira kwiva yanga mu bivu by'icaha bitanguriro kuko Eva yashaka ubwenge igihe yahura na Satani kandi Satani yarabu muhaye murabona kandi ubwenge n'ikinyuranyo cy'ijambo ntidusaba kuronka ubwenge dusaba kuronka ukwizera mu byamaze kuvuga gutyo murabona ariko uno munsi abanyabwenge baritunganya neza hanyuma barishyira hariya barishyira ku insobanuro yabo na ntaryo niko bakoze bakora icyo kintu nyene uno munsi ni mu rugero rumwe nyene rero abantu ariko uwo canke abantu kiriya gihe babiciye iruhande kuko babicisha babici ruhande no gukora nyene uno munsi nico kimwe bakora ta kintu nyene kuko bo igituma baciye ruhande ni kubera ko bari abanyabwenge cyane kuburyo batovyizera murabona rero ubutumwa bwari bukengeretse kuburyo abanyabwenge bari baciye ubwenge cyane gushika aho batashobora kwizera uguca bugufi kubutumwa yo mana we Imana ntibigeze yabigize biciye bigufi mukore kugira ngo abanyabwenge n'abahanga bahushe kubibona kuko byari biciye bugufi yemwe ibyo nibyo bituma guhambara kw'Imana guhambara cyane kuko kuba ahambaye cyane bishobora kumugira ubwiwe uhicije bugufi abantu muri iki gihe icyerekana ko atari ab'Imana barahambaye kandi bagerageza kwigira abahambaye kurushiza kandi bavuga ko bahambaye kurusha ngo Musenyeri mukuru mwigisha Papa Mweranda n'ibindi bigira ubwabo ikintu kinaka batari ariko Imana kubwo kubihambaye icisha bugufi ukwicisha bugufi niko kuba uhambaye dushobora gukora indege dushobora kurunga iki kigenda juruko cyanke gushira igisasu kirimbuzi mu kirere rero dushobora gukora ibyo bintu byose naho biruko yamanye dushobora kurema katsi na gatoyi o Imana amina mubivuga kiki ariko aho kugerageza kugaruka no kuraba ikigitisho cyatsi hamwe no kwemera Imana yakiremye turiko turagerageza gukora iki sasu kirimbuzi kizotanga ico uwundi muntu umuntu agashobora gukora murabona mumashengero yacu duciye ubwenge kandi twarize ku buryo dushobora kubaka inyubako y'umuriyoni w'amadolari cyangwa inyubako y'amadolari ibihumbi icumi kandi rero maze tugerageza kubaka imwe nziza kurusha iy'abametodisiti cyangwa iy'ababatisiti bakubaka irushirije y'abapresbiteriyano n'abapentekoti barinjiye muri iyo rushanwa yamara ikintu kiriho niki turaciye ubwenge kandi turabibamye mu byo dukora ku buryo bitunanira kwicisha bugufi ngo dushobore kubona Imana mu gashengero gato y'iruhande murabona uko nukore yemwe ibyo dutsitara kubyicishije bugufi bamye babikora iminsi yose rero bobo bari baciye ubwenge burengeye ubwo kwizera ubutumwa busanzwe nk'ubwo ntibwari buteguwe neza bijyanye n'ubushakashatsi bw'ubuhinga bari bafise ntibwari ubusa yangana ubutumwa ntibwari bukwiye kubwo urutonde rw'inyigisho bari bafise muri ico gihe murabona rero barize kugira bamenye ko hari Imana kandi bize kugira ngo bamenye ko yari ihambaye kandi bagerageje kwigira abahambaye muri yo mu gihe ubwo buryo bwo kuja hejuru ari iminsi yose kwicisha bugufi rero ninde azinamba imfuruka y'uburaruko iri mu buraruko canke ko ari imfuruka y'ubumanuko iri mu buraruko canke imfuruka y'uburaruko iri mu bumanuko imfuruka y'ubumanuko mu buraruko niyihe iri hejuru kandi niyihe iri hasi tumanitse mu kirere tuvuga tuti ima imfuruka y'uburaruko iri hejuru murabizi gute imfuruka y'ubumanuko ishobora kuba iri mu buraruko murabona nabyo muzi rero reka twibuke kandi iri ni jambo muvuga muti mwene dande burarame none ni gute wovuga yuko hejuru ari hasi twisunze ijambo rya Yesu Kristo yavuze ati ukwicisha bugufi uwicisha bugufi azoshirwa hejuru ari kubishira hejuru azoshirwa hasi acishwe bugufi rero kubw'ibyo by'ukuri hejuru ni hasi kandi hasi ni hejuru nkuko uwera w'umuhizi yavuze muri Shikago yuko umuntu umwe umukozi w'Imana munaka wo mu izina rinaka yahagurutse imbere y'abapentekote hamwe yari yashize ibintu byose byiwe by'ubwenge hamwe yaduze hari yamaze akoresha amajambo y'abapentekote batumva na gatoya hanyuma yaraduze hari yamaze yabonye ko abapentekote batari ko baramukurikira hanyuma yaraduze yatunye agatuza kandi yari umwigisha yera munaka murabizi ahejeje ishure rinini yarizwi rinaka hariya muri Shikago kandi yaravye ku ruhande abona abo bapentekote bariko bararabana ntibari bazi n'ibyo yariko aravuga yarize aciye ubwenge asayangana ntibari babizi yari nk'umukenguzi w'amateka munaka cyangwa umugabo uheruka yashaka kuba umukuru w'igihugu hanyuma aratsindwa takose yarabimbwiye igihe ariko ndigisha ku maziko ya Mama Ford kandi nariko ndavuga ku byerekeye izuka icyemezo cyo kuzuka nk'uko atankeka izuba riseruka niko nzozuka kuko atankeka ibyasi bibora no mu gatasi amababi agahunguruka ku giti arongera agasubira kumera igihe isi isubiye guhagarara neza na neza mu kirere itegereza kuzuka ubwira kandi taki yavuze ati narashimye ubwo butumwa biri mwene data Neville na jewe twari twicaye hamwe mu modoka kandi navuze nti take yavuze ati ndashimye ubwo butumwa bwawe navuze nti take sinize niko yavuze ati ico nico giye civyo murabona kandi rero yavuze yuko yagiye kuraba rero nibaza yuko uyo muntu amba barira sinachanse kuvuga adlai Stevenson murabizi kandi yavuze yuko yamwumvirije iminota 15 kandi umushingano wa Stevenson ni umuntu azi kuvuga byose niko agaragara murazi kugeza aho take yavuze nibaza yuko yize amashuri yisumbuye yavuze yuko yisha yawe hanyuma aja kujyama kandi yavuze yuko yagiye kujyama amwumviriza no mu minota 15 ariko yavuze ati hamwe n'amashuri yisumbuye ntana kimwe natahuye ariko amajambo make yavuze yari ahanitse cyane yavuze ati nurigera umbona nsinzira mu bikorane byawe siko gamwe neza tabura name rero murabona ni ukwicisha bugufi kwabyo ibi byabaye byayabaye gusa aho n'imana iba rero bari bari abanyabwenge kiriya gihe gucakira insobanuro y'inzira ikengereze y'imana gukora ibintu yo gukora ibintu ntibyari bihanitse muri bo bitegerezwa kuba ibihanitse bitegerezwa kuba ibihambaye cyane atari uko ntibabyumva rero ariko yehova ahambaye yari yishije mu ijambo ryiwe kandi yimenyekanishije ku bantu bizeye ijambo ryiwe mu kubakorera no gushyitsa ubutumwa bukengeretse bwa butumwa bukengeretse bwa nowa imana yarabushikije rero nimurabe ibyo hanyuma rero kandi mu gihe cya Mose itegereze ikindi gihe cyo gucungurwa mu gihe imana iba yiteguriye gukora ikintu kinaka kugira icungura abantu bayo imana irungika ubutumwa kuri abo bantu kandi buba ari ubukengereze cyane nk'uko tuzabibona mu kumena ibimetejishajara nicyo cyatumye mbaza kuzana ibi ibyo dusanga ko imena ry'ibi bimetejishajara ari ibyishije bugufi abanyabwenge bararihomba cyane murabona ndizera yuko imana insiga kubw'ibyo murabona birarenze cyane gusa kandi niyo mpamvu nigishije ubutumwa muri iki gitondo cyotegereje kuba kigenewe gushyirwa umushinge kwishisha bugufi kw'imana murabona ukuntu imana yica mu bishije bugufi iyumvire gusa bashobora kumenagura utuntu duto duto cyane tubaho no gukora ibindi byose ariko iyo hageze ku byerekeye ubugingo ntibashobora no kuvuga iyo bwavuye akasi kamwe konyine kandi imana yishije murako bashobora kurungika ibyuma mu kwezi no kurungika za radare hariya canke ibindi byose ariko hamwe n'ibyo ntibashobora gusigura ubuzima mu kazi ko n'ukuri murabona ni kubera abatosi bitosigurika biricije bugufi cyane barabyirengagiza rero nimurabe Mose wa munsi imana yagira icungura abana b'Isirayeli bijyanye n'ijambo ryayo we niki yakoze yatoye umuryango ukengereze na byinshi tubabizi ko murabona umuhungu wa Lewi niwe tuzi gusa murabona kandi tu umugore wiwe umuntu asanzwe gusa binashoboka umuhonyanzi w'ibyondo nk'uko isi ishobora kwiyumvira yafyaturira amatafari umwansi hariya yari inyagano isanzwe muri Isirayeli ariko imana yatoye uwo muryango ngo uturukemwo umucongoze umuryango usanzwe w'abayuda ntiyagiye mu gufata abakuru no kuvugangwa canke ikintu kinaka canke ngo afata muherezi yafashe umuryango usanzwe udahambaye murabona ibyishije bugufi nimwitegereze ibyo yakoze hanyuma yatoye umwana umuntu asanzwe ntiyigeze yashoboye kubwira izuba iyo iza kubishaka kugira ribacungure yashoboye kubwira umuyaga bacungure yashoboye kubwira umumarayika bacungure yo haleluya imana ishobora gukora ibyo ishatse byose rero ubizi gute rero mwene data Brana imana ntizore ku mugambi wayo nicyo gituma tubizi uyu munsi iritegereza kuba iriciye bugufi murabona rero igihe cyose akora mu buryo bukengereze ariko imana yoyo yashobora kugira izuba ryigisha ubutumwa bwiza mu ntango canke imiyaga yigisha ubutumwa bwiza canke umumarayika yigisha ubutumwa bwiza ariko yabwiye umuntu kubw'iyo ntumbero kandi ntiyigeze abihindura ntiyigeze abwira amadini ntiyigeze abwira umugwi w'abantu yabwiye abantu bigisha ubutumwa bwiza si mashiri ibyuma binaka canke umumarayika wo mu ijoro uwo ari we wese yari umuntu kandi igihe yazanye gucongorwa ku bantu hariya yarungitse umuntu akengeretse yavukiye mu muryango ukengeretse mu mugwi w'inyagano yo mana we ni imana imeze gute yishura mu buryo bukengeretse Rero ni murabe kandi yamuhaye kwigishwa mu bwenge bw'isi kugira ngo ashobore gutsindwa kandi yerekane ko tazokwigera tu bohogwa kubw'ubwenge ni kubwikwizera tu bohogwa yaramuretse ajamwo aronka inyigisho gushika aho yashobora kwigisha abanyegiputa ubwenge yari umunyabwenge cyane imana yari kumwe n'ujya mujyango wicije bugufi nkumbure batashobora kwandika izina ryabo kandi Mose yajanywe mu mashuri yo hejuru kuruta ayandi n'inyigisho zihambaye gushika aho yashobora kwigisha abigisha ubwenge yashobora kwigisha umuhinga ego kandi imana yaramuretse ajya muri iyo nzira kugira ngo ishobore kwiyerekana mu biciye bugufi kugira ngo yerekane ko ataho bihuriye n'ubwenge kandi Mose yarananiwe rwose mu buhinga bwiwe yaramuretse ajya muri iyo nzira kubw'umugambi wayo kugira ngo ananirwe kandi yarananiwe maze aragwa rero kugira ngo byerekane ko si kubw'inkomezi si kubw'ubushobozi rero si kubw'ubwenge bw'abegiputa si kubw'ubwenge bw'amashuri yacu si kubw'inkomezi z'amaseminari yacu rero si kubw'igitigiri cy'idini ryacu si kubw'inkomezi z'inyigisho z'ubwenge ariko ni kubwa mpemu wanje ni kw'imana ivutse ubwenge bwiwe bwarazimye kandi bwari ku bw'iherezo ryabwo igihe yahura n'imana hariya mu gisaga cy'umuriro yakuye inkweto ziwe maze yicisha bugufi hanyuma yibagira iby'ubwenge bwiwe byose imana mu kuzana gutabagwa yategerezwa kumenyereza kumumenyereza mu bwenge ngo imurekagwe kugira ngo yerekane ko udashobora kwishimikiza ubwenge bwawe bwite cyangwa ubwenge bw'undi uwo ari we wese yamuretse aragwa kugira ngo yerekane ikibanza cyayo murashobora kubibona umugambi w'imana mu kubikora wari wo kuyerekana mu kwicisha bugufi maze yararetse Mose aba mukuru kuruta abandi gushika aho yashoboye kuba farawo akurikira yari umujenerali akomeye twisunze kahise yaranesheje Mose ubwiwe ibihugu bibanyi hanyuma rero igihe ahindukira igikorwa cy'umwami n'ubuhinga bwiwe bwose imana yaramuretse acika ubusa kugira ngo ishobore kumushiraho hariya mu bugaragwa hanyuma imukuremo ibyo byose hanyuma imwiyereke aciye bugufi maze imurungike afise inkoni mu ntoke ngo abohore abantu mu gihe atashoboye kubikora kubw'ubuhinga bw'abagisirikare kubw'amashuri kubw'ubumenyi kandi kubw'ingufu z'igisirikare ntiyashobora kubikora hanyuma imuha inkoni yakimye amapfundo yo mu bugaragwa maze ica ibikorana nawe imana mu kwicisha bugufi imana mu kwigira nto imana yari mu nkoni no muri Mose igihe cyose Mose yari afise inkoni imana yari iyifize kuko imana yari muri Mose nibyo raba si kubw'inkomezi si kubw'ubushobozi ariko ni kubwa mpemu wanje ariko ni kubw'ukwizera gusanzwe Mose yari yaratahuye ko yari kuba umukiza abikuye ku nyigisho za nyina kandi ubwiwe yimenyereje mu nkomezi za gisirikare kubikora ariko biramunanira murabona yari afise ugutahura afise amashuri ariko ibyo ntibyakoze rero yategereza kubyibagira byose maze akaza ku kintu gisanzwe cyo gufatira imana ku ijambo ryayo hanyuma rero arabohora abantu ego mugenzi imana ibohoza iki ukwizera ijambo ryayo nibyo byamye twashobora kubiraba namba dufise umwanya yamara dufise hafi iminota 20 n'ibindi twari dufise twashobora kuraba Kayini Abeli ukuntu Kayini yagerageje kunezereza imana n'ubwiza bunaka ubundi buryo abantu biyumvira bati kubw'amakoraniro manini akomeye kubwa y'abantu bahambaye kubw'umuherezi afise abakozi b'imana bahambaye amakanzu n'imigwi y'abaririmbyi yambaye amakanzu n'ibyo ibyo bashirako byose ibyo binezereza imana murashobora kubona aho biva Kayini yagerageje nk'ibyo hanyuma yiyubakira arutari atankeka yayigize nziza kandi uwo mugabo yari abikuye ku mutima yarasenga yumviriye ati mugenda bikuye ku mutima nta tandukaniro riri barafise aho bitandukaniye urashobora kwihenda wibwira ngo uri mukuri raba we yubase iya rutari kandi we bisa nk'uko yashizeho amashugwe maze arabitunganya hanyuma ashyiraho ibyamwa byiza maze yumvira atatanke ko imana ikomeye yera itunganye nzizi zokwemera kijya kimazi ariko murabona yabikoze nubwenge bwiwe bwite yabikoze akoresheje ivyumviro vyiwe bwite kandi nuko bimeze muri iki gihe wewe birakora kubw'ubwenge bwabo kubw'amashuri yabo kubw'inyigisho n'inyifato byabo bize ariko aberi kubw'ugwishurirwa kubw'ukwizera yahaye imana ikimazi ciza kuruta nta kintu gisukuye kuri ico uravye uko casa nk'uko umuntu yobivuga uwo muntu mutoya maze agifatira ku izose hanyuma akizingira mu mizabibu nka kuriya hanyuma agenda ari kwega gushika kuriya rutari nta kintu ciza na kimwe carimo arambika ku gicaniro hanyuma amenagura umuhogo muto waco akoresheje ibuye rikarishe gushika aho amaraso yaco ataruka hose kuri we naco kiva mu amaraso kiriko kirapfa byari ibintu biteye ubwoba kiraba murabona kubibona nubwo biri byari ibintu bisanzwe mu guca bugufi yari izi ko yavutse kubw'amaraso na nyina na se avukira mu maraso ya nyina wiwe kubw'amaraso ya se wiwe kandi ni amaraso yazanye kugwa rero ni amaraso yategerezwa kugarura rero yahaye imana ikimaze ciza cane kuruta kuko yari yarabihishuriwe kandi bamwe muri bene data uyu munsi biyumvira ko bariye ivyamwa vyitwa pome na poire kandi nabonye ikintu gikabije uyundi munsi mu kinyamakuru bavuze bati ubu baremeje ko atari camwa bita pome eva yari yuko ni kibazo bemeza cari cama cita abriko rero yo murabona aho irya mwema iva hanyuma bavuga bati mose mubisanzwe ntiyajabutse ikiyaga gitukura ahubwo yari imigara y'amarenga hariya epfo ikiyaga c'amarenga hanyuma acisha abana bya isirayeli ku kiyaga c'amarenga hanyuma haruguru ku mpera y'ikiyaga hari umuganda munini w'amarenga hariya haruguru kandi mose yajabutse ikiyaga ariko cari ikiyaga c'amarenga yajabutse murazi ivyatsi birebire nk'ivyatsi bininiya n'ibindi ko bijabukiyeko hariya mbega ibintu bigayitse mu gihe amazi bibiliya yavuze iti yatandukanije kuva iburyo gushika ibubamvu kandi imana yateye uwo muyaga ukomeye wo mu burasirazuba ngo utandukanye murabona bo bashaka kugerageza kuvyumva mu buryo bwabo kandi ubwo nibwo buryo bwamye bunanirigwamwo kandi bazobandanya bananirwa murabizi ivyo bintu vyose kandi Kayini yari ikigeranyo c'umuntu yiyumvira kubw'umubiri muri iki gihe biboneka hanze ko asenga ashaka gukora ikintu kiboneka hanze ariko we aja mu rusengero kandi azokora ibintu vyinshi ku nyubako hariho ishengero rimwe kandi iryo niryinjirwamwo aya ni amahuriro murabona winjira mu ihuriro ry'abametodiste winjira mu ihuriro ry'ababatiste winjira ihuriro ry'abapresbiteriyani ihuriro ry'abapentekote ariko ishengero urivukiramwo ego mugenzi murabona aya yose n'amahuriro s'amashengero n'amahuriro kandi nta kintu nk'ishengero metodisite cyangwa ishengero pentekote oya nta kintu nk'ico oya ibyo byose ni kinyoma murabona uko ni ukuri yo n'amahuriro nizo abantu biyunga nazo ariko mwebwe mwavukiye mu ishengero ry'imana nzima kandi uwo ni umubiri w'akabanga wa Yesu Kristo ariko urategurwa ubu ariko byahimbaye imana guhishurira abera ibanga ryayo kubw'ukwizera gusanzwe mu maraso ya Yesu yo yaba nari mfise umwanya ngo ngume kuri ibi umwanya muremure gatoye murabona naho byari uko na Kayini n'ubwenge bwiwe bwose n'umunyabwenge cyane yo muvuga muti rero mwenebaraname wavuze yuko we uri kugerageza kumugira umuntu yize nk'umunyabwenge yari we yari umunyabwenge kurikirana abamukomeyotseko yaba abana wiwe umwe wese muri bo yari umunyabwenge abahinga abantu bazi ubwenge umwe wese ariko mukurikirane abana ba Seti bari baciye bugufi abanyamahoro kandi abarimyi no kubandanya gushika kuri kwa gutikiza ariko abana ba Kayini n'umugwi wize mbere bavuga bashobora kongereza inyuma ubukomezi no gukora ivyuma n'abubatsi kandi bari abantu b'incabwenge igihe bano bantu baba mu mahema no kuragira inama zabo kandi baguma ku masezerano y'imana murabona ico nico byari biri rero mukurikirane gusa babakomotseko kubandanya hanyuma murabe nimba atari ukuri murabona bagumye kwizera n'Imana uko niko Nowa yatowe kuva ku bantu biwabo uko niko Paulo yakuwe mu busho bwiwe murabona uko niko John Wesley Martyr nabandi uko niko mwaje kuba muri no misi murabona cyakintu muciye bugufi kwizera ikisezerano ry'Imana rero murabe byahimba Imana kubyi kwivyerekeye rero Imana igihe cyose izogaragaza nimba ari ukuri ariko murabona kandi abantu benshi bagerageza kuyinjiza mu kintu Imana ija kure yacyo ibirometero n'amamiliyoni uko ni ukuri ariko mubonye Imana igaruka ubwira kandi hariya hirya no hino ivuga yuko riri igemeza ivuga iti uko n'ukuri rero murazi yuko uko ari ukuri rero igihe ibimaze byari ku gicaniro Imana yansi icyumviro ciwe cy'ubwenge cy'Imana ariko igihe yabonye abere kubukwizera yakengeretse yuko bitari ibyamwa byitwa pome cyangwa ibyamwa byo mu ishyamba ariko yari amaraso kubukwizera yarabyizeye kububishurirwa kuva ku Mana Imana yemeje Adamu kubukwemera ikimaze iciwe murabona aho niho twiyumvira gusengera abagwayi ikindi kintu cyose Yesu yavuze ati nimwaguma muri jewe amajambo yanjye akaguma muri mwebwe musaba icyo ari cyo cyose mushaka kizobabera kuno rero ko tugira dushike hepfo tunyarutse rero twarengeje iminota ibiri murabe mu gihe cya Eliya Imana yahisemo kwihisha mu muntu asanzwe rero mwiyumvira gusa Imana yahisemo uko kwari guhitamo kwiwe mwibuke bari bafise abigisha baherezi bari bafise abantu bahambaye muri ico gihe mbere n'umwami Ahabu bwiwe yari umuyuda yari afise abantu bahambaye muri ico gihe ariko Imana yishije ubwayo mu muntu asanzwe suwize oya si umuntu azwi cyane ku isi umusirikare munaka w'umunyabwenge cyane cyangwa ikintu kinaka nta zina rihambaye mbere ntituzi na se na nyina abo bari bo ntituzi ikintu na kimwe ku muryango wiwe gusa umurimi ashaje ahantu hanaka yahagurukije ahubwo intumbero yo kuba umuhanuzi Imana yamujyanye kuba wenyine mu bugara bw'ikintu cyonyine tuzi nta na hamwe yajava yinjiye gusa atangura gucira ku iteka gukora ku idini mana we kandi murazi icyo biyumviriye kuri we yajava mu ishuri rihe murabona ari kumwe n'irihe dini mbega ari kumwe n'abafarisayo abasadukayo canke yandi yose bari bafise ntiyari no muri rimwe muri iyo ariko yaciriye kwiteka cya kintu cyose murabona Imana yahisemo gukora ibyo ariko umuntu asanzwe atize nta hantu dufise aho yagiye ku ishuri nta kintu dufise kuri we umuntu asanzwe gusa ariko Imana yanezerejwe kwihisha muri uwo muntu asanzwe Imana hariya kera hamwe n'uyu muntu asanzwe yihisha mu muntu murashobora kubitahura Imana yihisha mu muntu aba yabaye atize ku isi kuko murazi baramwagirije ikintu cyose mbere no kuba umupfumu Eliya abahanuzi bose bagirizwa ibyo murabona rero Yesu yagirije kumuba murabona Belzebuli kuba umusazi bavuze bati mbere uri umusazi ego turazi yuko ufise imwe mu mbi wataye umutwe murabona aho niho yabwiye ati we niyaza mu minsi ya nyuma nibarogo uko kuzoba kurogota gukora uko yarabahariye ariko ntibazoharigwa muri no minsi ya nyuma byategereza kurihwa gutukana gutandukana ibihe bidashira ntibazoharigwa muri no minsi cyangwa iminsi iza ariko Eliya yafatwa nk'umusazi murashobora kwiyumvira ahagaze hajya ku abagore bose baca imishatsi yabo nko muri kino gihe cya none nibaza no kwisiga amarangi nka Yezebeli umugore wa mbere mu gihugu kandi abavugabutumwa bose binjiye mu by'isi n'ikintu cyose kandi rero habaye iki rero nguyu wa musaza Eliya araje acira kwiteka icyo kintu cyose kuva kuri Yezebeli kumanuka rero bibajije bati ntidutegereza kukumviriza turafise abungera atange kandi bategerezwa ariko yari umwungere wabo kuko byari bimeze kose yari umwungere wa Yezebeli ntiyabishaka yashobora kuba yari afise wundi bwoko ariko ari kuwatumwe n'Imana yariwe murabona yari umwungere yatumwe n'Imana kubwiwe yaramwanka ariko yari umwungere wiwe naho byari uko murabe kandi Eliya yaricisha bugufi maze akaguma kuco Imana yavuze ku buryo Imana yabonye ko ari byiza gufata iyo mwemu nyene ya Eliya kandi yasezeranye kuyimanuka inshuro zitatu kuva ico gihe murabona amina yarabikoze atankeka atankeka yarabisezeranye ko yoje kandi yaraje kuri Elisa umusubirizi wiwe hanyuma yaje kuri Yohana umubatizi kandi bijanye na Maraki kandi yotegereje kuba ari ngaha ubwira kandi mu gihe cya nyuma murabona Imana yakunze ijya mwemu yari kurijya kurujya muno mu ishyamba ciye bugufatize yavuye mu ishyamba ahantu hanaka kandi cyane cyane yarubaha cyane ijambo ryayo ku buryo yashobora kuvuga ati Eliya koriki maze Eliya akagikora kandi Imana yijije hariya muri uko guca bugufi bose bamuvuga bati ujya mutama yataye umutwe nimugire icyo mukorana nawe n'ibindi ariko umunsi umwe igihe yari yashaje n'umutwe we w'ubuhanza n'ubwanwa bwiwe bwuzuye imvi burekera imishasi yiwe mike yimugwa ku bitugu amaboko yiwe mato yonze n'umubiri we nena kuri yo gutya yaramanutse inzira ije mu Samaria amaso yiwe arangamije mu ijuru n'inkoni no mu mapfundo mu kiganza ntiyari mwiza wo kwitegereza ariko yari afise uko ni kuwaragize ico gihe ntiyadidinganije naryo ntiyagigimije ntiyavuze yavuze ati yemwe habuhambaye yagiye amutumbereye maze avuga ati nta n'urume ruzogwa ruvuye mu ijoro kiretse naruhamagaye haleluya murabona Imana yubahirije kwicisha bugufi kwiwe rero mubora mugihe byari mu buryo bwo gwicisha bugufi kandi abantu bose bamugwanya abantu bose bari bamufitiye ishavu ishyirahamwe ryose ry'abakozi b'Imana n'ibindi bintu byose bari bamufitiye ishavu ibyo nibyo bagerageza kumwikura n'ibindi bintu byose ariko muri uko gwica bugufi naho batari bashyigikiye gukorane byiwe nibyo yashobora kugira byose abantu bose biyumvira ko yari umusazi Imana yari ihishije ubwayo ariko igihe kigeze ku rugo rubuto rwego ubwo rwari rwaratewe Imana yari igaragaje mukuru ikumuri ruvuye mu ijuru maze urigati kimazi Imana yihisha mu biciye bugufi kandi rero yishura ubugira kandi murabona atankeka byahimbaye Imana gukora utyo yamye ibikora muri ubwo buryo ego mugenzi rero tubona yuko yasezeranye ibi bintu ingorane ihari iki gihe na benshi cyane muri twebwe abantu dushaka cyane murazi cyane kwisunga inyigisho twaronse mu maseminari no mu madini no mu buryo Imana idashobora gukoresha Imana ishobora guha umuntu intango yo gukora ikintu kinaka no kumuha igikogwa ariko ikintu cy'ambere mwomenya atangura kwemera iby'abandi bavuga kandi ikintu cy'ambere mwomenya azoba yamizwe wese mu mugwi munini yawe ikintu kinaka rero Imana imukura kibiganza byayo maze ikamureka murabona hanyuma izogerageza kwikorera uwundi muntu munaka azobikora murabona itegereza kuronka ikintu kinaka kizofata ijambo ryayo kizofata guhishura kw'Imana kandi kitazotirigana kuri ryo kizoguma neza ariya muri ryo jambo ko niko ibikora yamye ibikora muri byo buryo rero igihe umuntu abaye uwize cyane kandi w'umunyabwenge ibyo agerageza gushyira mu isobanuro yiwe bwite yemwe nk'uko bavuga bati umubatizo wa mwemu yari abavuga bati yo ibyo byari by'ikindi gihe ariko namba batabikoze yemwe ntibyari by'ikindi gihe ariko ndababwire ntibyaje neza nk'uko byaje ku munsi wa Pentecost turonka mwemu yari yo twizeye kandi n'ubwoko bwose bw'ibintu nk'ibyo murabona kandi uvuge ku byerekeye umubatizo mwiza na Yesu Kristo ba aho bibiliya yigisha gutyo yemwe muvuga muti yemwe ariko iseminari ivuga kandi n'aka bavuga ibyo ni imyumvikano murabona Imana nishobora gukoresha umuntu nk'uko murabona yashobora kwemera ko umuntu agirirwa nabi mu gihugu cyose gutya ko umuntu iyo yirukanwa ko bamutwenga kandi bamukekeza n'ibindi bintu nk'ibyo ariko iyo uguhangana nyako kuje Imana iraguruka maze ikagaragaza hagati y'uko guca kugufi nyene rero ihagarara iraguruka buno nyene nka byashugura ubuto womenga rwageze ku iherezo nyago rurapfa kandi rukagwa mu ivu rukuramo ubwo rubuto rutoya rero rwaraboze kandi rusa n'umwavu ariko aho niho hazarana ubuzima busubira kubyara irindi shugu bugira kandi Imana mubiciye bugufi kora cyo kimwe uburyo bwo kuduga ni ukumanuka iminsi yose ni wicishe bugufi ntuzigere uvuga uti yemwe mfise ibinabiriya nta na kimwe ufise wibuke gusa namba ufise ubuntu bw'Imana bi kenguruke gusa kandi wicishe bugufi kubwivyo urabona guma gusa wicishe bugufi bwawe ubu ngiye gutegerezwa kunyarusa kuko isaha sinshaka kubagumya umwanya muremure cyane kuko sinshaka kubaruhisha murabona turacisha umwanya munini yawo kuba ngaha rino yinga rero kandi ubu tubona yuko abantu babaye abanyabwenge cyane kandi bize ubu ndashaka kubereka ibintu abantu bo baja kure cyane mu rundi ruhande gushika aho bacika abashikuzi bagerageza kuba abasenzi ariko turazi ko dufise ujya mugi murabona baja mu rundi ruhande Ani onemeranye n'uyo mugi wa bene data ngaha bagiye kure y'inzira y'umuco nagiye kinini yagiheze ntibashobora kubona ukuntu icyo kintu cyoshobora kuba badakoze ubwo ubwabo mugi rero bakoraniye muri Canada kandi bagize umugi w'abantu ku buryo bari bagiye kugirana intumwa n'abahanuzi n'ibindi kandi cyavuyemo n'ukugwa murabona kandi bazokwama gutyo murabona bacika biyumva yuko kuko ibyo bari kuko bata bacira kiteka cyane ibindi bintu kandi n'ibindi ku buryo baja mu yindi nzira murabona hariho uruhande rumwe rw'abantu bize bakanye kandi atacho banezwe bakandi ikintu cyose hariya kandi abandi baja kurundi ruhande n'umugwi w'intagondwa w'ibishobisho kandi bakana ijambo ariko ishengero nyaryo riguma hagati y'inzira rero muravye ninini rifise ubumenyi bwa bibiliya bwica Imana yavuze kandi ni rya mwemu bikwiye kugira ngo rihushe rishuhe mu mutima wayo kandi ni inzira nyene Yesaya yavuze ko byo bayuko yavuze ati azobaha inzira y'iroro kandi abo bagenzi baheza guhebera bagaciro bishengero by'abanezere ayo uwo mugwi mutoya ukomeye Imana yari yatanguje mbega bageze kuki igihe Imana yatangura kuvuga mu ndimi mwishengero bari abantu b'abanyedini kandi bumiye ku migenzo ku buryo babyise umugwanizi none murabona iby'abashikiye murabona baba abera gusumba uko kuri kandi rero turabona ko ibyo bintu byose bitituka maze bigapfa neza murabona kandi uruhande rero uruhande rumwe rucikurushikuza urundi ruhande rucikurukanye kandi gumira ku migenzo rero Yesaya yavuze ati azoba inzira y'iroro kandi abanazarayo n'abantu benshi bukwera kwa kera bahora bavuga bati inzira y'iroro ya kera iheza g'Imana ishimwe turiko turagendera mu nzira y'iroro ya kera ariko muribuka ivyo sivyo yavuze neza na neza yavuze ati azoba inzira y'iroro na nisahwanya n'inzira kandi ntizokwitwa inzira y'iroro y'ukwera ariko inzira y'ukwera rero inzira y'iroro y'ukwera abantu bagerageza kwigira bera kandi iyo ubikoze ni nk'uko gusa no bivuze umenga byoba nk'igi siga kigerageza kwiyambika amababa y'inuma kugira cihindura inuma mu gihe kamere yacyo iguma ari igisiga murabona ani byoba nk'igi kubona kigerageza kwiyambika amababa y'inuma canke inyoni bita pao ka kandi kivuga giti murabona ndi inyoni nziza murabona ni ikintu cyahinguwe ariko inyoni bita pawo nitegereza kugira ingora namba ija kuronga amababa ya pawo canke itayaronga inuma nitegereza kugira ingora namba ija kuronga amababa y'inuma canke itayaronga mu gihe kamere yayo ari inuma izogira amababa y'inuma kandi murabe abantu bo mukwera batangura kuvuga batabagore bategereza kugira imishatsi miremire n'impuzu z'amaboko maremare nini ibyo bintu byose hari ya n'amajipo maremare kandi ntibambara impeta z'ubukwe n'ibidede by'ubwoko bwa aribo bwose murabona bicika ukwera ko kwigira umugororotsi murabona uko ni ukwera guhinguwe ariko ishengero nyago ry'Imana nzima ni kandi murabe ibyashikiye amadini ubu bose baramoye imishatsi nk'abapentekoti n'ibindi kandi bose nka bose bambara impeta n'ibindi rabiye abapentekoti bo mu myaka yahera ukuntu batayengeshanya kuvuga murabona kandi bati twebwe ishengero ishengero n'umubiri wa Kristo n'umuntu umwe mu bandi benshi yavukiye mu bwami bw'Imana ibyo biva imbere bija hanze bamwo atakigoro nusaba intama kwambara ubwoya canke guhingura ubwoya niko nshaka kuvuga intama ntitegereza guhingura ubwoya ivuga iti ubu data buja nshaka ko ngira ubwoya uno mwaka ntegereza gukora cyane oya ikintu cyonyine itegereza gukora ni ukuguma gusa iri ntama ibyo nivyo ubwoya buzoza ataki kigoro buzobuzo izokwambara kuko kandi nidusabwa guhingura ivyamwa twotegereje kwama ivyamwa murabona kugira ivyamwa murabona twotegereje kugira ivyamwa mu gihe uri igiti c'ivyamwa c'Imana hamwe n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana izokwigaragaza ubwaryo kizokwama ivyamwa mu gihe ijambo riri muri ico ariya Yesu yavuze ati nimwa muri jewe n'ijambo ryanje muri mwegwe musaba ico mushaka kandi kizobabera kuno murabona ntubihingura ntubyikorera mu by'ukuri gusabira hariya kandi biguma bibandanya rero tugende tunyarutse gusa hamwe n'akanya gatoya gasigaye hanyuma rero turangize rero abandi baraja kure ku buryo bacika abashikozi rero baja ku rundi ruhande hanyuma bakiyumvira gusa kubera basimbaguritse canke bagize ikintu nugu shishimurwa canke ibishobesho bavuze mu ndimi canke batanze ubuvugishwa bwabayebwo canke ikintu nk'ico baba bibaza ko arico koko bagifise ariko sivyo Yesu yavuze ati benshi bazoza kuri jewe kuri wa munsi hanyuma bambwira ati mwami mwami sinavugishije n'izi n'Imana mu izina ryawe sinakoze ibikorwa byinshi mu izina ryawe no gusenga amadayimoni Yesu yavuze ati mviraho ntaho nigeze ndabamenya murabona sivyo sivyo mugenzi niyo mpamvu kandi izi ni nk'icemezo ndizera kuvuga mu ndimi ariko sindabifata nk'icemezo conyene ko umuntu afise mwemu yera oya mugenzi camwa camwemu nico cemezo murabona ego ubu murabona niyo mpamvu ntumvikana n'inyifato ya bene data wa Pentecoste muri ubwo buryo bavuga ko iyo umuntu avuze mu ndimi aba afise mwemu yera sindabyemera si ikimenyetso ko umuntu afise mwemu yera murabona narumvise amadayimoni avuga mu ndimi anyarutsa uko abishoboye anywera amaraso mu gikankara c'umutwe w'umuntu kandi anahamagara umugwa nizi narabonye abahindu bafata inzoka bakizingira ko mu ntambo y'imvura hariya ya Arizona bashira ibiganza byabo hejuru nk'uko hanyuma bakiruka hose umupfumu yarashitse ari icumita we ubwiwe hanyuma ashira hasi karamu niyo ica yandika mu ndimi zitamenyekana hanyuma gatanga isigura yabyo murabona rero ntimumbwire ibyo ndabirengaye cyane murabona rero icamwa camwemu ni Yesu yavuze ati ku byamwa byabo sindimi canke ibishobico ariko muzabamenyera kuvyo bama murabona rero ico nico camwa camwemu ni Imana igaragaza ubwayo mu kwicisha bugufi mu gitonzi cyandi kandi imisi yose uko nyene ni kintu kijanye n'ivyo umuntu agumana neza n'ijambo igihe cyose abonye ijambo arajya kiriza amina ntarazwe ishinga n'ivyo abandi bavuga ibyo aragizera murabona ni byiza murabona ariko tuja kure ku buryo dushika ku bushikuzi hanyuma satani akinjira mu bantu ico n'igikorwa cya satani kandi arazi kugakora rero yinjira mu bana gatuma biyumvira ko bamufise gusa kubera bashoboye gusimbagurika hanyuma rero mukanka umubanyi oya murabona kuvuga mu ibintu no kuvuga mu ndimi ni byiza cyane n'ibintu nk'ibyo kandi mwibuke murashobora kuvuga mu ndimi z'inkomoko za mwemu yera kandi n'ubu muntu afise mwemu yera niko bibiliya ivuga naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko nagira urukundo nacyo byo marira noba nshise umuringa uvuga canke icuma kivuzwa kigasama abe bikora ino bambere 13 murabona kubwibyo ntimo ivyo ntimubikore murabona abamethodist bavuga bati ge twavuze induru twaramuronse ariko ntibamufise abapentekote bavuga bati tuvuga mu ndimi turamufise ariko ntibamufise murabona imana yigaragaza ubwayo nyene si mu mushishimuko oya ibyo byo umishishimuko yamarijanye nawe murabona ikibanza akikwicije bugufi kuburyo uwariwe wese ashobora kumubona hamwe utotegerezwa gushira kubimushiramwo ubwenge bwawe bwite murabona n'ibyumviro byawe ni Imana ubu kandi rero baciye ku mugwi w'abashikuzi rero hano kuri uru ruhande ni abanyamigonzo bakabije hano ku rundi ruhande ni abashikuzi kandi ngaha hari umugeni aca neza muri ivyo byose ahamagarigwa kuva muri izo mpande zose zomi nivyo Imana igenda iragemeza ijambo ryayo ubu yo ntegereza gusimba bimwe muri ibi kuko mfise byinshi hano kandi mfise umwanya wanjye waheze rero ngira nihute uko nshoboye ubu uhereye muri edeni habaye haravugishijwe ko mesiya ariko araza uhereye muri edeni ubu ngiye gusimba bikeya mu byanditswe nanditse hano n'inyandiko gusa kugira mpeze butuma ku gihe namba ndabishoboye Imana yije mu kwijisha bugufi ubu ndavuga nyarutse ariko yamara nshaka ko mutahura ibi murabona uhereye muri edeni byaravugishijwe ko mesiya yoje byari byarahanuwe ko azoza ari twoshobora kuhateba murazi bibiliya uko ya yobaye ubwoko bw'umuntu yobaye mose yavuze ati
Moses said,
Uhoraho imana yanyu azohagurutse umuvugishwa ameze nkanje bari bazi ko Mesiya ategereza kuba umuhanuzi n'ubwoko bw'igikorwa yashoboye gukorana nawe abahanuzi bose baravuze ku byo yakoze babivuze mu migani kandi byaca hejuru y'imitwe yabo hanyuma bigaca munsi yabasigaye muri bo murabona byaciye munsi y'umwe no hejuru wundi murabona igihe yatangura igikorwa abantu yarungikiwe bari bafite insiguro yabo byite icyo yotegereje kuba mu nsigiro zabo biyumviriye bibiliya ntirige rihinduka bibiliya iguma ari yayindi nyene niyo mpamvu mvuze nti byanditswe bivuze rero ngumana nabyo bibiliya ntisobanurwa n'umuntu uko yishakiye gutyo abametodiste aba penekoti aba batisiti nimugerageze yishyira insiguro yanyu kuri yo muvuga muti ntibisigura ibyo bisigura ibi isigura gusa icyo yavuze neza na neza gusa umuntu akayavuze ati bishoboka gute sinzi uko bigenda sijewe navuze ibyo ni ahimana kwitwararika ibyo nyine niwe yabivuze sijewe murabona kandi azo kwitwararika ibyiwe ariko rero ariko uyu Mesiya yari yaravugishijwe ko abantu baravuze neza ingene yoje n'icyo azokora igihe azoza ariko isiguro zabo bwite hagati mu bantu kandi igihe yaza yaje mu buryo buciye bugufi mu byishije bugufi gushika aho umugwi wose w'ishengero wabisitaye ko sibyo kandi abo bantu bari barigishijwe umuntu ntiyashoboye kuba umwigisha w'ijambo umuherezi atari wavukiye mu runganwe runaka inyuma ya Lewi hanyuma mwiyumvire gusa sekuru wiwe yari umuherezi yafashe neza iryo jambo mu rusengero ijambo n'umurango nka kujya mu musenyeri wa katolika cyangwa umukozi w'imana ari umukozi w'imana mu runganwe n'urundi kuva mu runganwe rumwe kujya mu mashengero yose no kubandanya ati sokuruza wanjye ari umusenyeri muri metodisti sokuru yari umusenyeri no kubandanya murabona ibyo byose babaho bubaha ijambo ariko bari barabikoze mu buryo bwabo kandi n'abana babo barabyakiriye muri ubwo buryo base babyigisha kugeza aho base babyigisha ukutari kwa nyuma bakoramo idini kugeza aho igihe mwemu yagerageza ukuri ntibashobora kukwakira kandi niko bimeze uno munsi shishaka gukara ariko n'ukuri niko biri uno munsi babigira ibidatahurika ukuntu no mu bundi buryo bigisha babo neza nk'uko byavuze imana ntifise abuzukuru murazi imana ifise abahungu kandi ifise abakobwa ariko nta buzukuru umuntu wese ategereza kuriha indishi ingana n'iy'uwundi kandi akaza mu buryo nk'ubwiwe kwa kundi nyene so yakoze niko nawe utegerezwa rero uko hari ukengeretse cyane igihe uyu Mesiya mu myaka 400 y'umuvugishwa wese yamuvuze ko Dawidi yamuririmbye ko nahari yahoze kandi igihe yaje abantu bari baramaze kwishirira ibyumviro ibyo ategereza gukora ukungene utegereje kubikora ukungene byasigurwa bicafye ku gipapuro n'ibindi byose kugezaho amaze kuza muri ubwo buryo bukengeretse byononye gusa teolojiya yabo murabona ntibabimenye yaje bijanye n'ijambo mbega rero muri zera yuko imana yavuze icishije mu bavugishwa yuko Mesiya yari kuza mu buryo bunaka birababaje cyane kubona atani yindi saha dusigaje ngo dushobore kubiraba no kwerekana ukungene byari bimeze murabona twese twari tuzi uko byari bimeze ngira benshi muri twebwe ukungene imana yavuze ko yari kuza n'uko kuntu ati wewe betere umuntu w'iyudaya naho uri inkewa kandi hariya hose n'ukungene yari gukora n'ibyo yategereza gukora murabona kandi hamwe n'ibyo yari gukengerese ku buryo abanyabwenge bambaye bananiwe kubibona kandi barabihusha ariko nk'uko mubizi Yesu ntiyaje ahushana n'ijambo yaje bijanye n'ijambo ariko bihushanye n'insiguro zabo murabona yigishije ibintu byagwanye iby'idini byabigishije kubyiwe rero bavuze rero nk'akarorero bati Mesiya niyaza atanga inkazuza ku rusengero hanyuma avuga ati kayafa canke kuzoba ari umuherezi mukuru ati nashitse azozana n'abamarayika miliyoni 10 imana izovuga iti ni vyiza abagenzi aho hepfo vy'ukuri muri ishengero rihambaye muri hanga ryanje ngiye guhindura ibintu ngaha hanyuma manura amabarabara yo mu ijuru ndabarungikira Mesiya muri iki gitondo ndarimanurira neza na neza hariya mu mbuga kandi abantu bose bari kikuza ati mwigisha munaka wewe na mwigisha munaka mwese murashobora guseruka ubwa mbere ngo muramutse murabona rero birashoboka ko biyumvira nk'uko no munsi rero nibibaza ko bimeze nk'ibyumvikana nk'ibibabaza ariko sindi ko ngerageza kubihinumbe kandi nk'uko uko bigiye kumera kandi niba nibitamera nk'uko sukuri ni antikristo murabona bidashize nk'uko ni antikristo murabona rero ntibizoba ari ibyo kandi rero hanyuma azoba hanyuma ikindi kintu kimanuka azoba ari hafi umugwi w'abamarayika miliyoni icumi hamwe n'abamakorare yabo kandi bazokorokera hariya hanze ku rubuga aho Salomo yubatse urusengero kandi yo gushika hariya hose aho hantu hera abera n'abanyabwenge bapfiriye n'ibindi ego Yesu yavuze ati mwandi hajya mwe nk'abana b'umugwani zimwe ati murasiga imva z'abavugishwa kandi baso aribo bashizemo uko n'ukuri murabona ni abagorozi bangahe n'abavugishwa mwarungikiwe kandi mukica umwe muri bo murabona ariko nibiki yotegereje kwita abagororosi bamwe bita abashikuzi n'imburakimazi ego uko niko biyumviriye ko byari kumera ariko amaze kuza mu iraro ry'inka byawe n'inkumi hamwe n'umubaji asanzwe gusa nka se wo kumugaburira n'agakobwa gatoya katazwi murabona si umukobwa w'umuherezi n'ibindi yaje nka kuva mu mukobwa mutoya yoba yaba mu gahugu gatoya ka kera kitwa Nazareti kandi umugabo akengeretse yapfishije umugore wiwe yarapfuye yari afise abana bake Yosefu kandi yari yaragize isezerano ryo kurongorwa hanyuma aca agira izina ribi mu ntango bavuga yuko we yariko ibyagwa yo mana we ibyo byayobeye ubumenyi bwabo cyane murabona ibyumviro by'ubumenyi bwabo ntibyari kwemera ibyo insobanuro yabo y'ibyanditse niyari izi ikintu na kimwe kuri ibyo ariko uko biri kose yari uko ni kuhora hagize yo mana we kwiyumvira no kubona ibyo bintu nyene bishika n'ubu biranshishimura imana ntishobora guhinduka isazi sana tuzageze ariko murashobora gusa canke mbega nuhagarika canke mbandanye gusa uko murakoze mwicare kandi gatoya gusa murabona rero ibi ni ndiko ndisunga ikintu kiri aka ngaha kubw'ubutumwa bugiye kuza murabona kandi ndaza kugerageza kubareka gusa n'ingoga kumbure mu minota cumi n'itanu ikurikira tubishoboye imana ibahezagire mwitegereze rero birakengeretse cyane ku buryo bibibi ntibinaboneka kuri bo ariko ku bana biraboneka kumana biraboneka murabona biraboneka ku ijambo yaje neza na neza nk'uko yabivuze ariko insiguro zabo ngo siko byari insiguro y'umucunguzi mu gihe cya Mose ntiyariyo insiguro mu gihe cya Nowa ntiyariyo murabona ariko imana iza ku bijyanye n'ijambo ryayo hanyuma Yesu yaraje kandi yigishije ibintu byari gihujane nimba woba uri mesiya kora ibi n'ibi murabona nimba uri we ikure ku musaraba wamo ubutwereke rero murabona ariko imana ntigira imikino n'abantu imana ikora ibintu bishyitse kandi biyemeza binezera biyumviriye ko yozananye n'abamarayika bahambaye ariko yaje biciye mu iraro kandi kubw'ibyiyumviro byabo by'ubwenge byari biteye isoni kubw'umuntu asanzwe kwiyumvira yuko imana mushobora byose yehova mushobora byose ahambaye nyenisi kandi yaremye byose ko yoteguye ikibanza umwana we bwite yo bukiyemo ahantu hari heza gusumbiraro ginka hejuru y'ikirundo cy'umwavu ni gute byari gushoboka yuko murabona byari biki imana muvishije bugofi icyo nico kimugira uhambaye murabona ibyiyumviro by'ubwenge ntibishobora kwisuzugura nk'uko murabona ntibishobora kubyihanganira ariko imana irahambaye cyane uko yicishije bugufi kuri ibyo ntiyagira n'impuzu ishyira ku mwana wayo bwite nimubyiyumvire ko kandi si nta kibanza cyari kiyirimwo ariko yagiye mu iraro ry'inka igitandara gitoya akazu gatoya nk'ariya inyuma ku musozi kandi hari igitandara cy'ibyatsi umwana w'imana yaje ko yo byari bitandukanye cyane mu gukoranira hariya ariko nyina wiwe yari yibungenze yabonywe yibungenze yo amezi mbere y'uko bahana amasezerano y'ubugeni canke kurongorana murabona kandi abantu barabibonye hanyuma bari bazi yuko byari bimeze nk'uku kandi Mariya mu mutima wiwe yari azi ibyo ariko biraba and the people saw it and they know that it was just the way kandi Yosefu ntiyabyumva ariko umumarayika w'umwami yamwiyeretse mu ijoro avuga ati Yosefu uri umwana wa Dawidi ntutinye kurongora Mariya y'umugeni wawe kuko atwaye inda yamwemuyera ibyo yarabi kemuye umugabo Yosefu yari afise imigenderanire nk'iyo n'Imana gushikaho Imana yashobora kuvugana nawe ariko uyu mbose twishira kamakoti yacu y'idini gushikaho atakintu gishobora kutuvugisha hanze y'umugwi w'idini turimo sishaka gukara cyangwa gukankama rero ibyo ndabire kuko murabe ariko murumve icyo nshaka kuvuga murabe iraro ryari ikintu gikengeretse kuri abo banyabwenge nta naho dufise handitse ko yoba yarigeze aja kwishura umunsi n'umwe ariko yamara afise imyaka 12 umuhungu muto yatumye abaherezi bazazanirwa mu rusengero kubw'inyigisho ziwe yo mana we ibyo byari biki Imana yishije mu guca bugufi ubu nyene niyumva neza cyane muri mwemi Imana yishije mu irari Imana yishije mu mwana mutoya murabona raba byagira byiyerekane nyene nyuma y'igihe gito yamara murabona yategerezwa kuwe aho yaja mu mabarabara ababyeyi atankeka bareyaga maze bakavuga ati ntukinane n'uriya mwana ntugice uwurirako nawe nyina nta kindi ari uretse maraya isanzwe urabona kandi se na nyina umwana yavutse mbere yuko bubakana yari hafi kubyara ntukagire icyo uhurirako nabyo icyo Mariya yiyumvira ariko ubiravye icyo abo hanze biyumvira cyose yarazirikanye ibyo bintu byose babinyegeza mu mitima yabo bari bazi ko batabishobora kuvuga ikintu kibi cyo kubigwanya Imana ivuga ivugana n'umuntu wayo rimwe na rimwe ivuga iti hora ntugire icyo ubivugako nagize abantu mu gikorane cyanjye bavuga bati rero nimba uri umukozi wa Kristo urazi ibibiri ko birabera hariya nibyo cyane narinda bizi ko biri ko biraba ariko none wokora iki mu gihe ivuze iti hora ntugire icyo ubivugako nafashe abagabo bamwe uwundi munsi hanyuma ndabereka mu gitabo navuze ati hari ikintu cyavuzwe mu myaka iheze navuze ati yemwe sinashobora kubitahura navuze nti urabona hariya ehe aho byari aho inyuma nari nashize ku itariki n'ibintu byose igihe byaba kijyagihe abantu benshi bari barabibonye mu gitabo hariya navuze nti hazogera igihe aho ibi bizokora gutya nuko bati none kuki ataco wigeze ubivuga ko byari byategerezwa kumenye kumera uko murabona kandi Yosefu yarazi ibindi yarazi nyene uwo mwana Mariya yarazi mwene wo Yesu yarazi se uwo ari we yavuze ati yavuze iki ati ngomba kuba kwa data atari ukubaza ibiti no gukora urugi ariko kuba kwase amina ibyo yabibwiye nyina ati mbega ntushobora kumva yuko jewe ari igihe cyanjye cyo kuba kwa data rero biyumvire bati uyu mwana mutoya atagira ubwenge umwana wese ukivyagwa n'ikintu kidatahuritse ateye amakenga uko biri kose kandi aho rero murabona ariko Imana yihishije umbirize Imana yihishije muco isi yiyumvira ko ari umwanda iborero kivyagwa Nabi Imana yisha mu iborero ry'urubuto rwapfuye kugira ngo izane ubuzima murabona murabitahura Imana yisha mu bikengereze mu mugore mutoya mesi mpuzu cyangwa umugabo asanzwe afise imfungugwa ziwe munsi y'ukuboko asoma umugore wiwe n'abana mu kubase zera hanyuma akajariya hanze kandi nkumbure ikisha mururi ya mugabo kugira ngo ikore ikintu musenyeri mukuru atogira ico amenyako murabona ntuyumva ivuze honi hanyuma ikabyamamaza yo Imana ironka icyubahiro gusa nta kindi abantu bato barabyumva kandi bakanezerwa murabona rero Imana yari yihishije mu buryo butoya bw'umwana yihisha mu buryo butoya bw'umuryango usanzwe Imana hanyuma abanyamadini ni abantu bakomeye ubwenge abahinga nabo bose hamwe na Herode n'abandi bo muri icyo gihe n'abanerose kandi bose barabyirengagije Imana yicije mu byicishije bugufi rero tunyaruse Yohana umubatizi muri Yesaya 40 twashobora kubibona nimba mubishaka maragi gatatu byose ego mubyandika nimba mubishaka Yesaya 40 byose murabizi havuga amahoro ku uko biri nkombureje byo babyiza no kubisoma ahanyene namba mufise uwo mwanya munini reka tubikore umunota umwe gusa turaje mu gitabo cya Yesaya igice cya 40 hanyuma dusome ngaha maze turabe ico abivuga ko buraba nga nimuhumurize abantu banje nimubahumurize rero mwibuke aha hari imyaka 172 nimurabe ku mutwe w'ijambo hariya murabona imyaka 172 imbere yuko avuka ehe umanuzi amuvuga nimuhumurize abantu banje nimubahumurize ni kuwe imana yanyigize muremeshe imitima yabo y'i Yerusalemu mubabwira musemerera yuko intambara zaho zaba ngurukanye mu mwenda w'igicumuro cyaho ushize kuko ibyaha byabo byose babihaniwe kabiri n'ukuboko k'Uhoraho ijwi ry'usemerera ati nimutegure inzira y'Uhoraho mu bugaragwa musenere imana yanyu inzira y'iroro mubwegeranye umwonga wose uzokuzuzwa n'umusozi wose n'akarambi bizoringanizwa ahari udutumba ahazotega uduhogoro duciki kiyaya yo mana we mbega umuntu yotegereza kuba ariwe murabona ubu ni muzingurure kuri Malaki hamwe nanje igitabo cyanyuma icyanyuma cy'abantu zimizere rya kera ubu muri Malaki umviriza ngaha Malaki irasubiramo neza mu gecerezo kugira ngo mushobore neza kutazo byibagira Malaki 3 ehengira nume ineguza yanje ndoranirize inzira imbere yanje kandi umwami murondera azocika giturumbuka mu rusengero rwiwe ariwe ntumwa y'isezerano munezeregwa eharaje ni kuhoranye n'ingabagize baracavuga kuri Yohana ngira ntumi neguza yanje ndoranirize inzira Yesu yarabivuze muri Matayo 11:10 yarabivuze ati nimba mushobora kubyakira uwo niwe yanditse bumve ngira ntume ineguza yanje imbere y'amaso yawe murabona ibyo nibyo rero mbega ukuntu ibyo byose byavuga mu gihe hari haheze imyaka 70 hategereza kubaha ineguza iza imbere ya Mesiya ariko igihe yaza ku rubuga mu byishije bugufi ntibamubonye rero mibuke yari umwana w'umuherezi rero murabe ukuntu biteye isoni ko atakuriye igikorwa cyase asubira inyuma muri seminari ariko igikorwa ciwe cyari gihambaye ku myaka 9 yagiye mu bugara kwa kandi yavuyeyo yigisha ntibabyakiriye yari umuntu asanzwe akengeretse rwose kubw'inyigisho zabo z'urugero rwo hejuru kumwize yumvira igihe uyu muntu yaza nigute kubijyanye ahantu hose hari hejuru hazoshyirwa hasi ahantu hose hari hasi hazoshyirwa hejuru ahantu hose amataba y'imisozi Dawidi yarabibonye acavuga ati imisozi yarasimba nk'imyaka z'intama kandi mwebwe zakomye amashi iki habaye iki hanyuma umugabo yuzuye uyu mushetsi nk'uko ntiyigeze na gato yizungurukije mu rushato rw'intama yaje ava mu bugara kwa Yudaya avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi namwe mugwi w'inzoka ntimwibaze ngo muvuge muti ndi uw'idini rinaka Imana ishoboye murano mabuye gukura abana ba Aburahamu mana we rero uwo siwe hajya turazi yuko uwatariwe ariko yariwe murabona yariko arategura inzira murabona aho niho hantu hari utudugo hagizwe ikiyaya aho niho hantu ho hejuru hamanuwe nimiyumvire ko mufise Aburahamu nkaso nimutangure kumbwira ibintu nk'ibyo kuko Imana irashoboye gukura abana ba Aburahamu muri ayo mabuye ahantu uhari hejuru hashizwe hasi yo mana we nibyo yego murabona itandukaniro yavuze yuko ibyo nibyo byobaye kandi igihe baje biyumviriye yo mana bari biteguriye kumwakira yaba yaje mu idini ryabo ariko kuko yaje nk'uko mu nzira yicije bugufi naho mu gusigura ibyanditswe ahantu hashyizwe hejuru hayamanuwe ntibashaka kubyemera ariko niko bari yo yarabahangaye yarabanyiganyije yavuze ati nta mugwi w'inzoka mwanzoka mu byasi ndababwira incaro itugenereje kubitsina by'ibiti nk'uko rero igiti cyose gitama byiza kiracibwa kigaterwa mu muriro ni ukuri jeho ndababatiza mu mazi ariko uzoza hanyuma yanjye andusha ubushobozi uyaza babatiza mu mwemu no mu muriro kandi uru tarugwiwe ruri mu kuboko kwiwe kandi azokubura imbugwa yiwe neza hanyuma azoturira umuguruka mu muriro utazima maze yimbure umungano ziwe mu kigega amina icyo cyari igihe ahantu h'utudugo hagizwe ikiyaya murabona ariko abantu ntibabibonye ariko bijanye n'ijambo neza na neza nk'uko ijambo ryabivuze biciye bugufi cyane gushaho batabimenye ntibabibonye nimube impumyi murabona nimube impumyi nk'uko rero mwumbiri zubu ntibabibonye yarishije bugufi cyane kuko ibyizerwa byabo n'uwo muntu gushikaho atabitahuye ubwira kandi byari bike imana ariyo jambo yihisha mu kwishisha bugufi si umuherezi afise ikoro ihindukije umunyabwenge cyane yize yesu yabajije icyo kintu nyene yavuze ati mwagiye kuraba iki igihe abigishwa bagarutse yavuze ati mwagiye kuraba iki mwagiye kuraba umuntu yambaye umutamana w'abaherezi murazi impuzu yoroshe yavuze ati ubwoko bw'umuvugabutumwa yavuze ati mwagiye kuraba ibyo yavuze ati oya bene abo basoma abana hanyuma murazi kandi bahamba bapfuye bo ntibazi ikintu na kimwe ku bijyanye n'inkota ikata kubiri ku rubuga rw'indwano bari hariya bafise ijambo ry'ubwenge bari muri club kiwanisi kanaka canke ikintu kinaka murabizi bose bari hariya ariko igihe hageze ku kibuga cy'indwano guhangana nayo nta kintu na kimwe babizi ko bobo bari mu birimba by'abami bataye umwanya wabo hamwe n'ubwoko bwabo bantu bavugangwa ariko yavuze ati rero mwagiye kuraba iki mwagiye kuraba irenga rinyiganyizwa n'umuyaga umuntu yoshoboye kuvuga muntu munaka yovuga murazi uri umuwanese ariko nimba muza ngaha kuri assemblies nzobabwira icyo nzokora tuzokora iki ndizera nzoyigera ibyo irenga rinyiganyizwa si Yohana oya nimba uzi uza uba umusaduka yanyuma ntuba umufarisayo cyangwa ikintu kinaka rero ntimwabonye umuntu anyigayiza nk'umuyaga si Yohana oya mugenzi mwenderaza siwe yavuze ati rero mwagiye kuraba iki umuhanuzi ibyo usaba umuhanuzi ukora ibyo murabona yavuze rero icyo cyari icyemezo cy'umuhanuzi murabona ijambo ry'imana hamwe nawe ijambo ryaje ku muhanuzi murabona yavuze ati mwagiye kuraba iki umuhanuzi yavuze ati yego ni kure ariko ndababwire no kurusha umuhanuzi niko yari ari kuki yari asumba umuhanuzi yari intumwa y'isezerano niko yari by'ukuri kugira aje hagati y'itegeko n'ubuntu yari buye riguma imfuruka hariya ryigeze kuvugwa yavuze ati nimba mushobora kubyakira uyu niwe muhanuzi yavuze ati ehe Maraki 3 ngira ntuma integuza yanjye murabona indoranirize inzira imbere yanjye murabona yo yari uwiyorohereje cyane imana ubwira kandi yisha mu kwishisha bugufi rero murabe icyo yakoze yigishije kristo ahambaye cyane yagiraze afise urutaro rwiwe mu kiganza cyiwe azo tugira inzira yiwe yo ndavuga azo kubura irembo ryiwe azofata ubucafu abuterere kure hanyuma abuturire nabwo uko ni kuri azokwimbura imbuto hanyuma azishire mu kigega murabona yarahumekewe ariko igihe yesu yaza bari barindiriye kandi za ntumwa zose murazi bari barindiriye ikintu kinaka gihambaye ko coshika mana we yo agiraze nibyo gusa kuri ibyo yo azobahambaye azokubita hasi bajya barumani mana bajya bagiriki azo baterera hino n'abarumani bagende hirya niyaza igihe yaza umuntu aciye bugufi cyane asunikwa hirya no hino byari biki imana yihisha mu guca bugufi yo mana we rero yahagaze mu guheza ubutumwa bwiwe hanyuma avuga ati ninde anyagiriza icyaha bibiliya yose yavuze ko nari kugira iki nimba ntakora ibikorwa bya data rero ntimunyagirize ariko n'igiki byanditswe bivuga ko nokoze noba ntakoze icyaha ni ukutizera murabizi ninde yonyagirije nimba nirukana amadayimoni nkoresheje intoke z'imana none munyereke icyo mubikora ko kwicisha bugufi mbere yitangiye urupfu ariko yo kuri cya gitongo cya pasika hariya aho niho yaguye irembo yashiburiye kuri umucafu nibyo mwene data yego by'ukuri kandi ingano yajyanywe mu kigega kujya hariya mu ivu hamwe n'ubugingo budashira muri iyo irindira wa munsi wambaye tugira tuvuge kuza ku mwami aho bujya bugingo buzoba ubugingo hanyuma tuzozuka muri rya zuka tujyanywe nawe mu kirere hanyuma tube hamwe mu kigega kandi umuguruka uzoturigwa n'igishishwa kiwuzungurutse kandi cyagerageje kurisunika hirya no hino uzoturigwa n'umuriro utazima amina yo mbega we sigitangaza baramuhushije imana mu biciye bugufi kuki ntiyigeze anigisha mu mvugo y'idini ntiyigeze yigisha nk'umuvugi vugabutumwa murabona yigisha yakoresha imvugo yo kwicisha bugufi kw'imana imvugo nta ishoka igenekereje imvugo y'igiti imvugo y'inzoka ataru umwigisha w'iseminari runaka nk'amadini y'icyo gihe nk'umuhinga mu by'imana umuhinga nakananaka ni yakoze ibyo yigisha nk'umuntu wo mu ishyamba ari ahantu hanaka yavuga iby'amashoka n'ibiti n'inzoka n'ibintu nk'ibyo n'ingano n'abagenyi n'ibintu byose nk'ibyo uno munsi yorabwa ndibaza nk'umuvugabutumwa w'isandugu y'isabuni nibaza ko icyo gihe bamwita umuvugabutumwa w'igishitsi yahagarara ku gishitsi hariya iruhande ya Yorodani nk'umbo imana mu byishije bugufi yihisha abanyabwenge b'isi. Rero reka turabe Yesu yavuze ati ndagushima data wabishije ibi bintu abanyabwenge b'isi kandi ugiye kubishurira abana bashaka kwiga. Murabona imana yihisha mu biciye bugufi muri Kristo, imana yihisha mu biciye bugufi muri Yohana. Murabona gusa murabona yari mu byiyumvire imana mu biciye bugufi yihisha ubwenge bw'isi. Ubu tugiye kurangiza mu minota umwe gusa cyangwa ibiri kuko sishaka kubagumya igihe kirekire. Murabe duhagarare akanya gatoyi ikintu canje bwite mwiyumvire igihe twabayemo mu kurangiza n'ibi n'ubu mwiyumvire igihe tubayemo aho imana yamanutse muri iki kibanza gitoye giciye bugufi aho tugerereye akiza abagwaye. Rero abatunzi abibone n'abize cyane bavuga bati igihe cy'ibitangaza cyararenganye nta kintu nk'icyo cyukira kuvuye ku mana. Muribuka ubutumwa nigishije muri iki kibanza nyine muri iki gitondo imbere y'uko ngenda kuri Dawidi na Goliyati bavuze bati ni gute ugiye guhura n'isi y'abantu bize hariya mwene data Branham hamwe n'ibi byose? Navuze ati si byanje kumenya uko nzokora. Imana yavuze ati genda. Murabona nta kindi, murabona ni jambo ryayo yarabisezeranye. Igihe kirageze, igihe ujya mu marayika uwo mubona muri ijya foto hariya yamanuka ku ruzi hariya ujya munsi azobaheza imyaka 30 muri iyi ruheshiza canke haraheze imyaka 33 bambe iyi ruheshiza. Kandi yavuze ati nk'uko Yohana umubatiza yarungise imbere y'abantu 5,000 canke birenga, igihe kirageze aho ubutumwa bwawe buzokwira isi. Muribuka ukunegura namba bamwe muri mwebwe bari hariya nibaza ko Roy Slotter canke bamwe mu bicaye ngaho bategereza kuba bibuka uno munsi canke bamwe umufashion Spencer canke hoba hari bamwe mu bantu bakuze ngaho bobimenya. Murabona George Wright canke bamwe muri bo murabona barabizi ukuntu byagenze ariko ntiyabikoze yarabikoze. Hanyuma rero hagati igihe haba ukubitera umugongo kandi bavugaga bati ni ugukira ko mu byumviro gusa. Rero imana yari ihishuye mu kurungika gakoko bita opossum gashaje katagira ubwenge kakijijwe n'ubushobozi bw'imana. Lee Wood na Banks igihe twari twicaye hariya kandi tuzi ukuri kw'imana kwagaragaye igihe ifi gatoyi kapfuye kari kapfuye kajyamye ku mazi. Rero mwemu yera yaravuze umunsi umwe mbere yari agiye kubereka ubwiza bwiwe no gukora ikintu kinaka kuri ibyo. Rero hariya icyo gitondo magaze hariya kandi mwemu yera yaramanutse muri bujya bwatu. Rero narahagurutse maze mbwira akajya gafi kandi kari kajyamye mu mazi kapfuye haheze igice cy'isaha. Ibyo mu matwi n'ibyo mu nda byako byari bya kaciye mu kanwa kasubiye kubaho maze karoga kaje kure nk'iyindi fi iyo yariyo yose n'igikimana yayihisha mu biciye bugufi. Muri aya mabuye imana yashobora guhagurutsa abana ba Aburahamu, imana ishobora gukiza opossum cyangwa ifi cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose nambizanye ubutumwa bwayo. Hanyuma abantu ntibabwizere, imana ishobora guhagurutsa opossum yo kubwizera. Haleluya! Imana ishobora kuzura ifi, ishobora kuzura opossum yapfuye, ishobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose ishaka gukora. Mbega ikinegu kuri runo runganwe mu gihe babitsitara ko babititura kandi bati ni mwakoze ibi na biriya. Rero imana iri ngikamwo igikoko gisanzwe. Murabona mbega ikinegu byari biki? Imana mu biciye bugufi murabona yerekana ubwayo kuba iri nkuru yo mana we kunegura aba bantu bururunganwe kubukwizera kutizera kwabo. Rero biyumvira ubu nguko bamye biyumvira bitegereza gukorwa mu buryo bwabo bwite. Ubu namba hariho ikintu nk'ubukira indwara kuvuye ku mana nkuko umuntu w'umukatolika yambwiye ibi. Umuntu irindi joro yambwiye ibyerekeye ibyo. Murabizi yavuze uyu Ayers uwo nagiye kuraba ku byerekeye umuhungu wiwe hariya i Houston yavuze ati yemwe ubu namba ibyo byari ingabire by'Imana yategereza kuza mu ishengero rya Katolika. Murabona ega Methodist biyumva biriya ko yotegereza kuza mu ishengero ryabo kandi abapentekoti biyumvira ko yotegereza kuza mu ishengero ryabo ariko ntiyaje muri ayo ariyo yose muri yo. iza mu bushobozi bw'ukuzuka bwa Yesu Kristo yigaragaza ubwiwe ibyo nibyo atankika arabikora yego muyitegereze gusa ntimureke ngo ibarengane muyigumye musi y'umutima wanyu kandi muyibuke muyizirikane hariya itegerezwa kuza mu buryo bwabo bwite kugaba mu madini yabo kandi atari uko siwe murabona n'ibyumviro byo mu mutwe gusa cyane n'iby'umugwanizi nini si Imana rero iyo iba Imana yategereje kuza ku buryo bwabo bwite murabona mu buryo twebwe twisigura uko nuko Yesu yategereza kuza ku bafarisayo byategereza kumera uko murabona nambi byabo nambi Imana yari igiye kurungika Mesiya bari barabisiguye byose neza ukuntu yategereza kumera rero kubera yaje ukuntu gutandukanye rero ntiyari Mesiya yari ikintu kinaka kibyagwa yari Belzebule ariko yari Imana yihisha mu biciye bugufi intego zitegereza kuba umuntu munaka yize ko ibyabo yemwe umuntu munaka atangika buri munsi buri mwaka igihe ba ego bimika abavuga butumwa babo kandi babarungika nk'abamisiyonari kugira bagira abigishwa kandi babazane umwe wese muri bo yiyumvira ati uyu azoba ijya ntego zigiye kuza ariko Imana yamuhagurukije mu bugaragwa ahantu atari seminari na gatoyi murabona n'ibintu bimeze gutyo murabona Imana yihisha mu kwicisha bugufi no mu bintu bisanzwe ariko ubu murindire mu kurangiza tuvuze ibi ariko kwanga ubutumwa buciye bugufi bw'Imana kuko kubwanka inzira y'Imana iciye bugufi n'uguhona ibihe bidashira rero ibyo ukuntu tuvuga ukuntu biciye bugufi kandi abantu biyumvira yemwe bashobora kubutwenga no kubuhonya no kubugenza uko bashaka ariko ni ugutandukana kw'ibihe bidashira abo bapfuye mu gihe cyane wa kandi batumvirije buno butumwa barahombye barahonye kandi Yesu yaragiye maze arabigisha mu minyororo y'umwijima mu rupfu rwiwe imbere y'ukazuka kandi yagiye ikuzimu maze yigisha imwe mu zari mwibohero abatiyanye mu gihe cy'ukwihangana no mu gihe cyanuwa mu gihe ubutumwa buciye bugufi bw'Imana buciye mu muntu asanzwe bariko buravugwa yaragiye yavuze ati Nowa yigishije yuko no bangaha none ndi ngaha ibyo nivyo murabona abo bana niwe kumviriza ubutumwa bw'ujya mwanuzi Mose ari ya mu bugaragwa ya Ronse buvuye ku mana kandi bwaragaragaje neza nk'inkingi y'umuriro kandi yari yarongowe kuja mu bugaragwa hanyuma rero bagerageje guhaguruka no kubikoramwo idini maze bafira mu bugaragwa umwe wese muri bo kiretse abagabo babiri Yosuwa na Kalebu kandi hari abafarisayo bari mumye cyane ntibashobora kubona ivyo ku buryo baravye inyuma maze bavuga bati basokuruza barire Imana umbaririye Imana mu bugaragwa kandi Yesu yavuze ati kandi bose barapfuye babonye ubwiza bw'Imana bagendeye mu muco wi bagendeye mu muco bagendeye mu muco w'inkingi y'umuriro bagendeye mu nyonga y'ubushobozi bwabo bagendeye mu biganza nk'emuye yabakoreye kugira ngo bagenderemo barariye Imana ya koroka ivuye mu ijuru Imana yabaronkeje kandi barazimiye kandi bagiye kuzimu bose barapfuye ufashe iryo jambo ni ugutandukana kw'ibihe bijashira baba mu nyonga y'Imana bose barapfuye murabona uwo wese yanse Yesu yarahonye murabona icyo nshaka kuvuga kwanga uko kwicisha bugufi kw'Imana shikintu gusa kinaka uvuga uti yemwe narakoze ikosa nturikora muri bujya buryo Imana ntubyakira muri bujya buryo urahona ibe bidashira byo babyiza twiyumviriye ku byerekeye ikintu kinaka rero bitegereza kugaragaza bikwiye n'Imana murabona hanyuma rero bibaye ni jambo dayo murabona yo nkabo banse Mose banse Eliya banse Yohana banse Yesu mbo mu gihe cyabo Ngaha reka ndababwire akantu gatoyi kandi rero ndizeye ko ntababaza cyane rwose ariko murabe wa umunsi nahamagawe Houston Texas kugerageza kuronka ko umuntu ababarigwa mu gukora n'abantu koranya abantu bamwe kuvuga ubutumwa kugira ngo ntume abantu hariya basi nyirimbabazi z'uwo musore niyo nkumwe murazi binje muri ijya ngorane nibaza ko mwabisomye mu binyamakuru kandi ujya yari umukwe w'umushinga na Ayers kandi umushinga na Ayers umwe yafashe ifoto y'umumarayika uhoraho iyo mubona neza ngaho mu katolika w'i Roma n'umukenyezi wiwe yari umuyudakazi kandi yarongoye uyu mukobwa w'umuyudakazi ntibo vuganye iby'idini n'ibindi nk'ibyo kandi Ted Kipperman yari kumwe nawe bawe mu byo kudandaza bari bafise studio bahinyanyuriramwe amafoto yitwa Douglas rero igihe yazahariya niho mushinga nawe best muhinga best wishengera batisiti yashforara igifunsi musi yizuru jamwe ne data boss wolf maze ari arakizunga giza avuga ati fotora rero mu mwanya umwe yavuze ati nzofata urusato kuyu mutama maze daru manike mu cyumba nkoreramo ikibuso cyo gukira indwara kuvuye ku mana kandi mbere yo kuja i Houston Texas umwami imana yambwiye kuja hariya kandi nari hariya mu izina ry'umwami kandi mwese murazi ibihari n'ibintu byabaye mwarabisomye mu bitabo n'ahandi rero ngibyo kandi iryo joro nagerageza gusa kugenda nicije bugufi yemwe bavuze bati n'umugwimbura genga umuhinga yavuze ati na kimwe bavuze atari umugwimbura gwembe yavuze ati nta muntu n'umwe ashobora kwizera gukira indwara kuvuye ku mana ubupfu nk'ubwo nk'umugwi w'abakehabwenge ntibazi ko yari imana mu biciye bugufi yemwe atari ati ujya mugabo nta n'ishuri ry'inyigisho y'indimburo yari afise we yari afise impapuro z'umutsindo zishoboka rero yiyumvira ko mwene data bose wafe yamugira umutamiro umwe gusa ariko kuvyerekeye ijambo yamuha kurushi murabona mwene data bose wafe yari azi icyo yavuga benshi ku bantu biwe bicaye neza ngaha bari bahari muri izo mpari kandi ngibyo rero yadutera imiragwe gusa avuga ko turi imigwi w'imburabwenge yavuga ati abantu bafise ibyumviro bitumbereye nta n'ubwo babyizera mwene data bose wari yavuze ati akanya gatoyi gusa yavuze ati ni bangahe abantu muri igisagara mu bantu nk'ibihumbi 30 iryo joro bari bicaye hamwe natwe nka kurya ni bangahe abantu b'iki gisagara ngaha baja muri ayo mashengero manini yamaze yaba batisiti bashobora kwemeza n'urupapuro rwo kwa muganga ko bakize indwara bivuye ku bushobozi bw'imana kuva mwene data Branham ari mu gisagara muhaguruke rero abantu b'300 baragubutse ibyo ni biki ngibyo imana yisha mu byinshi je bugufi hanyuma yavuze ati mwene data yavuze ati muzane ukiza indwara bivuye ku mana ndashaka kumubona asinziriza umuntu hanyuma muzoreke nda barabe mu mwaka uhereye uno munsi kandi tete kip kandi ayerese hariya uwafashe nyine ifoto yavuze ati mushinga na Branham si ikindi atari uwusinziriza abantu nabonye umugore yari afise umwingo gutya mu muhogo kandi yavuze ati yarasinzirije uwo mugore bukeye muvugishije kandi ntiyari agifise umwingo yavuze ati uyu mugabo yaramusinzirije kandi yo nta kindi guko yakora atari ukumara amaza yavuze ko yotegereje kwirukananwa mu gisagara ko yotegereje kuba ari wabikora murabona kandi byose nk'ibyo byari mu ndome niniya ku rupapuro rwa mbere rw'ikinyamakuru Houston Chronicle sinigeze mvuga ijambo nari hariya gukora ibikorwa bya data kandi nta bindi nagumanye n'iryo jambo yandungise hariya kandi byari ibikorwa byiwe iryo joro igihe nari negeye imbere navuze nisindukize indwara w'imana sindiwe namba umuntu kanaka avuze ibyo navuze ni barihenda kandi navuze nishaka kwitukiza indwara w'imana navuze ni namba umuhinga best ngaha yigisha iby'agakiza rero nibyo nshaka kwita umukiza w'imana kandi navuze ati rero nigisha gukiza indwara kuvuye ku mana sishaka kwitwa ukiza indwara w'imana ariko yavuze ko atari umukiza w'imana atangika siwe kubwo kuko atari ntari ukiza indwara w'imana ariko imishego yiwe niyidukiza nibyo nerekana murabona hanyuma rero we ubuhumbyi murazi ntiyaguma hamwe kandi navuze ni ariko ukuba ngaha iyi ngabire y'imana uyu mumarayika w'umwami namba ibyo birimo ikibazo ibyo bishobora kugaragazwa nko muri ako kanya nyene yaramanutse yizunguriza navuze ni ntibikenewe ko mvuga ubu yamaze kumvugira hanyuma ndasohoka kandi naragiye i Houston kijya gisagara kininiya kimwe mu bisagara byiza byo mu gihugu cyose igihe najyayo wa munsi gisagara byari biteye igigongwe kuraba kijya kisagara amabarabara yari n'umwanda amameza y'icyo kigo hariya mu ibarabara Texas nagiye mu ihoteli Rice aho abakinnyi b'amaresi bahora barara kandi naramanutse mu nzu yo hasi aho badandariza icyayi igisenge cyari cyaraguye hasi kandi hari ibipande byacyo byaguye hasi n'umwanda n'umucafu n'uruzazane mu bavuga butumwa rutigeze ruba canke nigeze numva ruvuga mu buzima bwanje kubera iki kwanga umuco ni ukugendera mu mwiza kandi raba abana bato bakiri ubwo guva nibyo imana yaramanutse iyo ibiciye bugufi byerekanywe mu manzi bikankwa rero Imana yerekana mu biciye bugufi kandi hariya bafashe ifoto yakwiye ku isi n'abashakashatsi bavuze ko ari kirema cy'insigabwenge kigeze gufotorwa muri kahise yose y'isi kandi imanitse muri Washington DC mu nzu yagenewe iby'ubuhinga bw'amadini ngivyo ibiciye bugufi byaragaragaye rero murabona Imana yisha mu biciye bugufi hanyuma rero ikigaragaza murabona rero yishije mu rupfu rwa Kristo ariko yagaragaye mu kuzuka yo mana we no kubandanya mushobora gusa dushobora nta ntereza kuri ivyo ni kuguma tuvuga gusa ariko ngivyo murabona kwanga kuvuga ko hari umuco w'izuba no kuja mu nzu yo munsi maze kugara amaso yawe ku muco kandi nibyo kandi mwibuke uburyo bwonyene ushobora kuba mwikosa ni ubwa mbere kwanga ukuri murabona kandi wanga kugurura amaso yawe uzobona uzoba mu mwijima murabona wanze gusa kuraba uzobona gute murabona itegereze ibintu biciye bugufi ni ibintu bitoyo ureka bidakoze si ibintu bininiya ugerageza gukora yo mana we rero raba ngaha reka ndababwire muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 10 yavuze ati namba mushobora kubyakira uwo niwe murabona uyu niwe yantumye imbere yanje byari ibyishije bugufi baramubajije umunsi umwe bati ni kuki abanyagwenge byanditse bavuga kuko rero yavuze ati umwana w'umuntu agiye i Yerusalemu ngiye gushyirwa mu biganza by'abanyabyaha kandi bagiye kwica umwana w'umuntu kandi agiye gupfa kandi ku munsi ugaragaza kuzuka yavuze ati nimubwire umuntu n'umwe iyerekwa hariya haruguru kandi abigishwa ubu mubyumvira abigishwa bari bagendeye na Yesu na Yohana bavuganye nawe basangiye ibifungurwa mu bugara rw'abicaye ku nkombe rero bavuze bati ni kuko abigisha bavuga kuko bari bategereza kuza kubanza kuza uvuga ko uduze kubambwa kandi ugiye kuzuka uri mesiya fata intebe rero kuko abanyabwenge b'ibyanditswe ibyanditswe byacu bivuga ngaha ibyanditswe bivuga ku mugaragaro yuko imbere yuko Kristo aza ko Eliya abanza kuza ego murabona yavuze ati yaramaze kuza kandi ntibamumenye rero abo bari bande abigishwa ngiye kubabaza ngaha gatoyi gusa ubu ariko si bigirankana murabona mu minota mikeyi ikurikira murabona akanya gatoyi gusa canke ibiri ariko ni ukugira ngo mumenye neza ko mutahura murashobora kubyumva raba kuki aba bantu bari bagendanye na Kristo ni kuko ibyanditswe ubwa mbere bivuga ko Eliya ategereza kuza rero bari abakijijwe ba Yohana kandi ntibanamumenye ni kuko ibyanditswe byavuga bigisha murabona icyo nshaka kuvuga murabona ni kuko ibyanditswe bivuga ko Eliya ategereza kubanza kuza abigisho bagenanye nawe ni kuko ibyanditswe bivuga ko ategereza kubanza kuza imbere y'ibi bintu no kurananya ibintu byose yari yarabikoze ku bantu na batandatu nibyo byonyine byari bihari murabona nibo bonyine bategereza kubyakira ni bariya bari baragenewe kubibona Yesu yavuze ati yaramaze kuza kandi ntimwabimenye ariko yakoze neza icyo byanditswe byavuga ko yakoze yarabiroranije mwebwe mwese mwaranyakiriye kandi mwaranyizeye yakoze neza icyo byanditswe byavuga ko yakoze kandi bamukoreye icyo byanditswe byavuga ko yakoze yaramaze kuza kandi ntimwabimenye mwariteguye ndashaka kubanyiganyiza gatoyi izamugwa rizoba uko nyene bizoba ari ibintu biciye bugufi cyane atankeka bizoba uko nyene gushika aho izamugwa rizoza umwe muri iyi minsi kandi nta n'umwe azobimenya ikintu na kimwe kuri ibyo rero nini ntimuhaguruke ubu ariko mwiga kanya gatoya gusa ngiye kurangiza ataka kabuza izamugwa rizoba muri ubwo buryo buciye bugufi gushika aho imanza zosaza zosasa kandi bazobona umwana w'umuntu kandi bazovuga bati nitwotegereje kugira ibi n'ibi none nitwotegereje kurungikwa Eliya kandi nihotegereje kuza izamugwa Yesu azovuga ati byaramaze kuba kandi ntimwabimenye Imana mu biciye bugufi murabona ubu iri yenga tugiye kwinjira mu nyigisho zimwe zimbitse ku ijambo ubu murabe izamugwa bazoba ari abantu bakeya bo muri ujya mugene ntibizoba ubu murabona ukuntu abigisha babironse bafise ibicambo kandi baragenda berekana abantu Imiliyoni cumi bazozamurwa ngahaba metodisitenga bose nambara abavuga butumwa umumetodisite nambara umuperingoti rero n'abaperingoti bose bazogenda ntibizigera bibe korako hazoba nkumbura umwe azova Jefferson Ville umuntu umwe gusa yabuze bazovuga bati yemwe mu abandi ntibazomenya hazoba umwe azova muri Georgia murabona hazoba umwe azova muri Afrika kandi tuvuge ko hoba abantu amajana atanu bazima bazoja mu izamurwa rero abo sisi umubiri w'ishengero uyo ni umugeni rijya si ishengero uyo ni umugeni murabona ishengero rizozuka ari ibihumbi ariko ibyo ni izuka rikurikira ntibasubira kuba bazima imyaka igihumbi itarashira murabona ariko mu mugeni namba abantu amajana atanu bavuye ku isi muri aka kanya nyene isi niyo menya na kimwe kuri ibyo Yesu yavuze ati azoba umwe ku buriri kandi nzotwara umwe nsigwe umwe aho ni mu ijoro babiri bazoba bari mu murima hariya ku rundi ruhande rw'isi nzotwara umwe nsigwe uwundi kandi nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa niko bizomera mu kuza k'umwana w'umuntu iyumvire ibintu byose bizogenda ibisanzwe nk'uko bishoboka ubutumwa bw'ugushikuza buzozunguruka kandi ikintu cya mbere muzi ikintu kinaka uyu muvugabutumwa yagiye ahantu hanaka ntigeze agaruka nkumbure yagiye gushiga guhiga mu ishyamba kandi ntigeze asubira gutaha kandi uyu muntu yagiye ahantu hanaka murazi ibyabaye nibaza ko ijya nkumi ategereza kuba yarajanywe ahantu hanaka murazi umuntu munaka yaramutwaye kandi nkumbura yamutwaye muruzi nta muntu bari kumwe igihe cyabyo 99 kuri dushobora kuvuga ko azobaye umwe ku miliyoni ijana azomenya ikintu murabona kiretse umuntu umwe yari amenyeranye nawe yavuze ati ujya mukobwa yarabuze yemwe sinabyumva ntibyari bwigere bigenda uko oya kandi iyo bavuga bati imva zuguruka ni gute imva zuguruka igihe nta mwanya mfise wo kubyinjiramwo ibyo nashaka ngiye nte gutegereza gufata ibi murabona gusa kubereka ukwicisha bugufi kw'imana kandi rya karisiyumu potasiyumu n'ibintu byose igihe ibintu byose bibiri muri wewe ibikoresho bitanga ikiyiko kimwe gusa ibyo nibyo kandi icyo bakora bisubira kuba imwe mu n'ubuzima mwana navuga gusa hanyuma izamurwa rikazoza nabyo kujariya hanyuma marayika bamanuke n'ibipawa byo kugurura imva no kuvanamo umubyimba wa kera hariya n'ibiki byavukiye mu cyahano mu butangura ari kumwe mushasha usa n'uriya murabizi murabona namba dufise ubu tuzovubwira kandi murabona nta n'umwe muvuga muti imva zizokuguruka bapfuye bazozivamo nkumbure n'ibyo ariko atari ukugurura nk'uko uvuga kugurura murabona ibyo nibyo murabona ntibizoba nk'uko izoba ari banga kuko yavuze ko yoje nk'igisuma mu ijoro ibyo yari amaze kubibwira izamugwa hanyuma imana zosaswa icyaha ibyago indwara n'ikintu cyose kandi abantu bazosemerera ngo urupfu rubatware mu gihe cy'urubanza mwami kuko urubanza ruri kuri twebwe mu gihe wavuze ko hobanje kuba izamugwa azovuga ati byaramaze kuza kandi ntimwabimenye murabona imana yica mu bicije bugufi yo mana we ni byiza cyane byaraheze byaramaze gushika kandi ntimwabimenye ni kuki abizera batizera ibimenyetso bisanzwe bikuza kwiwe biteze ibi bintu byose byavuze n'icyanditse kandi ukwezi kurabandanya hagati cyangwa izuba ku murango kandi hagiye kuba ikintu ibintu by'ubwoko bwose yo iyo gusa tugira mfise ibyandiko ngaha kuri ibyo murabona byo kwerekana ibyo ibi bintu ibyo ari byo kandi tuzobishika ko mukumena ibimatanyije ishashara muri yinga uko bimeze kose murabona ngivyo aho nyene byamaze gushika kandi ntimwabimenye turabe namba ari byo namba umumarayika w'uhoraho azomena ibyo bimatanyije ishashara mwibuke bimatanishije iyo mituragaro ndwi y'ibanga murabona none ni iki ni kuki abantu badashobora kwizera uguca bugufi gusanzwe k'umugwi w'abantu baciye bugufi murabona ni ijwi ry'ibimenyetso by'imana ni kuki badashobora kubyizera nk'uko nyine byamye ijambo ry'ukuri ry'imana ryaragaragaye n'incabwenge kandi barize birenze kugira ngo bizere ishusho isanzwe ry'ijambo ryanditswe bashaka kurishyira ku insiguro yabo ntibashaka kuvuga ibi ntibashaka kuvuga biriya murabona bishaka kuvuga biriya mwumvirize nshobora kuvuga neza n'ingoga ubu niyere ku imana itanga ngaha muri iki kibanza bitahurwa nabi iyo niyo mpamvu munyumva ku mabande avuga ni muvuga ibyo amabande avuga muvuge icyo iyerekwa rivuga rero namba mwikanguye neza muraja kubona ikintu kimwe murabona ndizera ko ntegerezwa ku kigumya mu kibanza cyanje no kubikibereka murabona muri kiringaha turi kwiherezwa murabona ego mugenzi incabwenge zize ziri ziragihusha ukwerekwa gusanzwe iyo guhishuwe mu bice bugufi nk'ibyo gushikaho bica hejuru y'imitwe y'abantu murabona kubera nabonyerekwa nababwiye byose byerekeye kuja hariya guhiga kandi murazi ibyo byari byarasitaje abantu kandi hariya imana yandungise hariya kubw'intumbero nyene kandi naragarutse maze ndabisobanura neza nerekana ukugenda kwa mawe n'ibintu nk'ibyo kandi rero naragarutse maze ndabivuga imbere y'uko biba kandi byashitse neza na neza uko yavuze ko byobaye murabona kandi yamara Yohana yaje neza hariya aratura yavuze ati sindi mesiya ariko ndijwi ry'usemena mu rugaragwa hanyuma rero abo bavugishwa nyene bavuze bati ni kuko abanyabwenge b'ibyanditse bavuga ko abanya ibyanditswe byigisha ko yari yategerezwa kubanza kuza murabona ukwicisha bugufi kw'imana kuragenda gushinga imizi neza hejuru y'imitwe y'abantu reka mfate ibi hanyuma rero ndangize ndabikore hamwe n'ubufasha bw'imana murabona murabe ubureka tubyihweze rero murantunga kuguma ndababwira mwese ko ngiye kandi rero sindabikore murabona rero murabe murantunga kubagumya ariko mu masaha makeya turagaruka reka rero dufate imana isanzwe giranga ikintu cyose kubw'intumbero mukaraniye ngaha igitondo kubw'intumbero mfunguri wawe Charlineri warantekeye kubw'intumbero nda ikintu cyose ni kubw'intumbero urusengero rwubase kubw'intumbero nta na kimwe kitagira intumbero n'impamvu reka dufate imari isanzwe giranga ubu murashobora kubyumva reka dufate imari isanzwe giranga maze turirare ni igiki imagi irangi ryavuye hehe reka dufate iri rangi ubu ni kandi mvuga irangi ryirabura rero rijya rangi ni kubw'intumbero rishobora kwandika ikigongo cyangwa mwibohero rishobora kwandika ikigongo rikankura aho naciriwe urubanza rwo gupfa ibyo nibyo rishobora kwandika Yohana 3:16 kandi rigakiza ubugingo bwanjye mu byo kwizera ibyo si byo cyangwa rishobora gusinya urupfu rwanjye ako kanya murabona rishobora kunshira urubanza ku rubanza ni kubw'intumbero ibyo ni byo yemwe reka turabe kuri iryo rangi ritoya maze tubone iyo ryaje riva ubu n'irangi byashyizwe hamwe n'ibintu bya shimi n'ibindi gushikaho ricika irangi kandi ririrabura uritonyanyirije ku mpuzu zawe zizocafura ariko twarahinguye ikintu cyitwa umuti ukura ubucafu mwebwe abagore murakoresha umuti ukura ubucafu wa chlorox yemwe fata rijya na rimwe ry'irangi hanyuma maze nkaritonyariza mu ibase y'umuti w'amazi ukura ubucafu none irangi ryashikiwe n'iki murabona umuti ukura ubucafu warakozwe waravumbuwe kandi ukorwa n'ibintu bya shimi bigiye hamwe bihindura ibara ku buryo udashobora gusubira kuritora rero igice cy'umuti ukura ubucafu n'amazi amazi ni he kabiri o ariyo hidrojene na ogisijene kandi byomi hidrojene na ogisijene byomi n'ibintu biturika bitinyitse kandi rero hidrojene na ogisijene mu bisanzwe ni umunyota uko niko biri ibyo nibyo n'umunyota wa shimi umunyota wa shimi gusa ubu rero bishyire hamwe maze uronka amazi ariko ubitandukanyije uronka hidrojene na ogisijene kandi ubandanye ugenda inyuma ubu mu kwinjira muri reka dufate kandi sishobora ubu hategereza kuba hari abahinga muri shimi bicaye ngaha kandi rero nzakubivuga kuko hazoba abahinga muri shimi babyumviriza sinzi inzira ariko ndashaka gusa kubisigura mu buryo bwanjye buciye bugufi bwite nizera ko imana izokwishura muri ibyo murabe ntonyanyirije rijya rangi muri wa muti w'ubucavu niki gishika buno nyene umwanda wirabura wagiye ntuzosubira kongera kuboneka niki cashitse ubu nta na kimwe murabona kivamo oya gute kuko byacikaguritse rero ubumenyi bwovuga buti ryasubiye mu bumara bwaryo bw'inkomoko mbega ubumara bwavuye hehe murabona yemwe muvuga muti bwavuye mu bintu binaka ni byiza cyane tuvuge akarorero nka ibyuka byakozwe ubumara ibyuka byavuye hehe yemwe byabaye twovuga ibyuka byakozwe n'utumanyi duto twitwa molekile utwo tuvunyi twavuye mu atome zavuye mu nyagankuba zavuye hehe umuco wa cosmos murabona wisanga uri hejuru y'abahinga mu bya shimi hariya kandi namba hari ikintu gifatika n'iremwa ritegerezwa kuva ku muremyi Yero namba wicha nga sigiturumbuka siziko ndabagumbya nga gukisa sanga tuningice changi saha ndwi si ibya giturumbuke nabukuzumgoro tizike nguzugwa nungoraho unabona hari impamvu kanaka yabyo hari impamvu kanaka kuri wewe kwizera hari impamvu kuri wewe yo kutizera neza ngo kuri byarangi reka noneho tubyiweze ubu ikintu cambere tumaze gusubira ku
There's some reason for you not to believe. It's like that ink. Now, let's break that down.
Tuzosubiza inyuma kure kugera kuri kuduce duto bita molekile rero dufata gace gato y'ibita molekile za kuvuga molekile nimero 1 ugwiza na molekile 9 ugwiza na molekile 12 rero iyo yari kuba 11 yotangira itukura ariko yotegereza kuba 12 ngo haboneke igirabura rero turamanuka gushaka ku gace gato y'ikarusha urusha bita atom yari atom kandi 9 kugwiza 9 inshuro 6 ugwijije na 4 kagwijijwe inshuro 3 bitanga atomi 16 zigwijijwe inshuro 11 iyo bari kuba bafite 16 zigwijije inshuro 12 vyotegerezwa gutanga iri tukura rivanze n'ubururi murabona rero mubandanya gute musambura byerekana ko ariyo ikintu ariya mu gutangura ibyo nibintu bisanzwe nikirema gitegerezwa kuba gifise umuremyi rero yavuye ku muremyi kandi rero yari yateguwe kandi ishigwa muri ibi bitandukanye ubu bumenyi ntibushobora gufata atome be nakaza nchuro 12 nchuro 14 nchuro izari zose muko gukora ibyo ni imana yitegereje gukora ibyo kandi bigarukanwa mu kibanza gushikaho biba amatome rero umenye urashobora gutangura kubikora ko rero bica biba amamolekile rero birashobora gutangura kubibona buhoro buhoro hanyuma kuva hano igahinduka mu kindi kindi rero hanyuma biza kubikintu bihinguwe nubwenge bw'abantu gutyo bikakivanga ubu igihe umuntu imbere yo gucumura ndarangije ariko ntimubihushe ibi igihe umuntu yacumuye yitandukanije n'imana akajya gukikinogo kinini kandi yiciye ubwiwe kuri uru ruhande yaragiye nta kuntu yo garuka neza na neza nta buryo kuri we bwo kugaruka ariko rero igihe yabikora imana yaremeye umusubi yaremeye umusubirira uwo yari intama cyangwa isuguru cyangwa umwagazi cyangwa ikintu kiva amaraso ya adamu yavuze cyangwa abeli yavuze ku rundi ruhande rw'ikuze kuri urwo ruhande hari umwana w'imana n'urubyaro rwavuye ku mana ni umurage w'isi arashobora kurema arashobora kurema aero ni umuremyi ubwiwe n'urubyaro rw'imana ariko igihe yarengana yitandukanije no kuba umwana ni umunyabyaha muri kamere ari munsi y'amaboko y'inganji ya satani kandi imana yafashe ikimaze n'ibigize amaraso ariko amaraso y'ishuri z'inka n'imene ntiyakuraho icyaha yafuka gusa icyaha nimba mfise akantu gatukura ku kuboko kwanjye hanyuma ndagafukishije ikintu cyera ka kantu gatukura karacariyo murabona karacari kajya ariko imana yatumye kuva mu ijuru umuti ukura icyaha yari amaraso y'umwana w'iyo ubwayo uwo igihe icyaha cyacu cyatuwe gucigwa muti ukura ubucafu w'imana gerageza kukirondera ubugira kandi ibara ry'icyaharira garuka riciye mu bahuza hanyuma bigaca mu gihe gushyika bishikiri umwagirije satani hanyuma kikaguma kuri we gushyika ku munsi w'urubanza niki gishikira umwana acika gufatanya gutandukanye na data ubwira kandi ahagaze hirya na yaca kinogo atagusubira kwibuka icyaha kiyubwira kandi ntibisubira nta mbaragisa bunisubira kuboneka aho ariho hose ari degende haleluya nk'umuti w'isuku bita Clorox cyangwa iryo rangi ntirishobora kubirangi ubugira kandi kuko jya herahejwe hanyuma risubira kuza ubwira kandi igicaha cyatuwe cyihanywe maze kikadibizwa mu umugabo cyangwa umugore yogejwe muri ayo maraso ya Yesu Kristo yica ibimenyetso byose kandi buri gace gato ikitwa molekile kica gasubira ku mugwanizi kandi kaguma kuri we gushaka umunsi w'urubanza igihe amaherezo yiwe y'ibihe bidashira kuzoba ari uguterwa mu kiyaga cy'umuriro kandi kinogo kiruzuye hanyuma ntibizokwibukwa ukundi kandi umuntu ahagaze asindanishirijwe nk'umwana w'imana mu kwicisha bugufi mose Musi amaraso y'ibimasa y'inka n'imene n'ukwihana kwiwe mu ijambo ry'Imana kandi Imana yofata wa muntu asanzwe hanyuma akamuhishira amajambo yiwe mu kanwa kiwe kandi yerekanye yuko yari umukozi wa Yehova kuko yari kujariya hanyuma Yehova akavugana nawe mu iyerekwa yasohoka akatumbereza amaboko yiwe iburasirazuba kandi rero mwibuka Imana yavuganye nawe n'icyumviro cy'Imana Imana ikoresha umuntu Imana yavuganye nawe n'ukuri yavuze ati genda urambure rijya nkoni mu kiganza cyawe werekeza iburasirazuba uheze uvuge uti isazi Mose Musi amaraso y'impene intama yagiye areya hanyuma afata ya nkoni aherekeza iburasirazuba nikuragize ntiyabisazi ntibari bwigere bumva isazi basubiye inyuma byamaze kuvugwa n'ivyumviro rero byaravuzwe byaraseruwe ni jambo ry'Imana rero riza mu kanwa k'umuntu umuntu asanzwe Musi amaraso y'ikimasa ikimasa cy'inka Change imene.
A simple man under the blood of a bull or goat.
Ikintu cya mbere murazi urusazi rw'icyatsi kibisi rwagurutse hirya no hino murazi cyakurikiye nk'ibiro cumi ku irembo byari biki byari ijambo ry'Imana ryavuzwe riciye muri Mose muremyi kuko Musi y'amaraso yari ahagaze mu nyonga z'Imana kandi amajambo yiwe ntiyari amajambo yiwe nimwaguma muri jewe amajambo yanjye akaguma muri mwegerero musaba icyo mushaka muzokironka ishegero rihagaze hehe Ni habibi kere kandi ntagikere cyari mu gihugu mu mwanya w'isaha byari imaze kuba ibirenga uburebure bw'imetero zitatu hariya byari biki yari Imana umuremye yishe ubwiwe mu muntu asanzwe rero ndashaka kubabaza ikintu kinaka nimba amaraso y'ishuri y'inka cyangwa y'impene yokoreshwa nk'umuti ukura ubucafu yoshobora gupfuka yoshira umuntu ku rugero wo kuvuga ijambo rirema ry'Imana no kurema isazi kuki Musitara n'umuti ukuru ubucafu w'amaraso ya Yesu Kristo woshobora kuvuga inkezi cyangwa ikintu kinaka kikabaho Nimugira ibyo nimusitare kuguca bugufi nizere yuko akiri Imana yo mana we hari ricaha yo ese ukuntu nifuza ko no Rero muri Marako 11:22 nimwabwira uyu musozi shinguka nyuma nimubikekeranye mu mutima wawe ariko ukabyizera uko icyo wasavye uzokibona yo murashobora kuronga icyo mwasavye mana ndacafise impapuro zibiri canke zine tutegereza kureka ibi murakoze imana yishije mu byishije bugufi hariho ikintu kitari ahantu hanaka hari ikintu kitari cyo ahantu hanaka
There's something wrong.
Iyo Imana ivuze ikintu
when God makes it
ntishobora kubesha. Yarasezeranye. Murabona? Yihisha mu byicishije bugufi. Biri yoroheje cyane. Abize n'abahanga bavuga bati niyo no gusoma mu byumviro cyangwa ikindi kintu murabizi ni Imana irashobora kunyaruka gusubira inyuma. Mubihe ikakubwira neza na neza ibyabaye kijyagiye ikakubwira neza na neza icyo uri uyu munsi n'icyo uzoba kizoza aho niho kubwa umuti ukura ubucafu wa Yesu Kristo ashobora gufata umunyabyaha hanyuma akawumwozamwo maze agahagarara imbere y'inyonga y'Imana nimwaguma muri jewe amajambo yanjye akaguma muri mwebwe muzaca mugomba cyose kizobabera kuno unyizere ibikorwa jewe nkora nawe zobikora Mega munjira kiteka gute yo mbega nanditswe mu byagezo byanyu ko bamwe ijambo y'Imana ryashitse ko abantuzi ni mu miti Imana none rero mushobora gute kunjira kwiteka igihe mvuze ko ndi umwana w'Imana barananiwe kubibona barananiwe kubibona rero shengero mu butuma buzoza kuva iri muri joro kubandanya nimunanirwe kubibona murabona kubona umunsi tubayemo kandi mwibuka amaraso ya Yesu Kristo atwari cyaha kure yanyu aho mbere bitakiba mu byo Imana yibuka namba akura agacafu kose icyaha cyari cyarasize agacafu gasa n'agahama yaracogeje kirera nka sheregi hanyuma imbere y'intebe y'ubwami mpagaze muri we nuzuye yo mana we ntushobora gute gutungana ntushobora gute gutungana kubera ko amaraso si jewe ariko ayo maraso ahagarara hagati y'Imana nanjye narayemeye kandi yabishize ndi umunyabyaha ariko we ni Imana ariko umuti uhagaze hagati yanjye kugira ngo wice icaha rero Imana imbona gusa nk'uwera nk'amazi ari mu muti ukuru bucafi cyacanye cyaragiye rigishobora ku no kumushikira kuko hari kimaze kirambitse hari ukwizera kwacu kuri we kuri he ngo kwizera ijambo ryo roshe ry'Imana icyo Imana yavuze gusa kuyifatira ku ijambo ryayo Imana yihisha ubu mu biciye bugufi mu gako gatoya gaciye bugufi ariko umunsi umwe izogaragaza nk'uko yamye ibikora mu bihe byaheze murabikunda ndamukunda kuko yankunze ubwambere kandi yaguze agakiza kanje ku giti I Karuvariyo muramukunda mana we mbega si gitangaza nizigiye kandi nizeye ko ubutumwa buzokora icyo bwari bugenewe gukora ko buzogushikana ahantu utarondera ibintu bishajije cyangwa bimwe iyo ubonye Imana mu bukuru raba ukuntu biciye bugufi hanyuma uzobona Imana ntimuronderewe nimumuronderewe igihe Elisa yari inyuma mu nzu yo munsi umunsi wararenganya amaraso umuturagaro inkuba kandi murabona ubwoko bwose bwa kimishishimuko twagize amaraso mu maso no mu biganza hamwe n'imishishimuko n'ibintu byose ntibyigeze bigira icyo bitwaye uwo muhanuzi yagumye ajyamye aho gusa gushikaho yumvise ijwi ritoye ritekanye byari bikijambo hanyuma yipfuka mu maso arasohoka murabona byari ibyo mwibuke mugenzi nturondere ibintu bikomeye binini uvuga ati Imana ivuga ibintu bikomeye binini hazogeye igihe hazobibi biriya cyangwa ibindi bikomeye binini nizigiye ko mubitahura ibyo ndiko ndavuga murabona ibintu bikomeye binini murabona kandi yo ibi nibyaba bizoba bikomeye ari binini nk'uko kandi bizoba biciye bugufi gose muzobura byose ni bandanize gusa murabona kandi muzosubiza amaso inyuma hanyuma mvuge muti yo ibyo ntibyigeze bishika murabona byarabaciye hejuru neza kandi nimugeze mubibona mwarabirenganye murabona n'ibintu bito murabona Imana iba mu bintu biciye bugufi murabona kugira ngo yigaragaze mu buryo buhambaye niki gituma iba iyihambaye nk'uko ishobora kugigira ntoya umuntu munini yakomeye nashobora kwiyorosha ategereza kuba umunyecubaye murabona ariko si munini bihagije yamara iyo abaye munini bihagije rero amanuka gutya murabona ashobora kwicisha bugufi nk'uko uwera ashaje yavuze yabivuze arishika ngo uti ujya muntu yaraduze n'amashuhure yose n'ibindi ati yaramanutse yijiriwe umutwe uhengetse arasohoka yatsinzwe yavuze ati iyo ba yaduze mu buryo yamanutse yari kumanuka mu buryo yaduze emwe ibyo nibyo murabona mwicishe bugufi nimuce bugufi gusa nimugerageze kuba bahambaye gusa kunda Yesu murabona avuga muti mwami nimba hari ubugunge mu mutima wanje nimba hari ikitagenga neza data sishaka kumera gutya wewe urabikuraho sishaka kumera gutya yo ndashaka guharugwa nk'umwe muri bo ndashaka guharugwa nk'umwe muri we kure ujya munsi mwami kandi mbona umunsi wegereje urabona ibimenyetso bishashara bitanguye asangwa Imana izobitwugurura mwibuke we wenyine niwe ashobora kubikora turamwishika turamwishimikije Imana ibahezagire kandi ubu ndakeka yuko umwungere wacu ahava agira ijambo ababwira avuga canke we avuga nako abwira mwebwe imbere yuko dusubira gukorana kuri uyu muhingamo kandi nibaza ko igikorane gihava igikorane cyane ndimo ni saa 12 n'igice mwungere kandi ni 12 n'igice kandi ni imijyango yuguruye saa 12 igikorane cyindi ndimo gizotangura isaha 12 n'igice kandi umwami abishatse ndaza kuvuga muri ijoro kubyerekeye igitabo kimatanishije ishashara indwi hanyuma rero kuva mbere mu ijoro kuva kuwa mbere mu ijoro ugendera ku ifarasi yera kwa kabiri mu ijoro ugenda ku ifarasi yirabura kwa gatatu mu ijoro ifarasi y'urubuzo ifarasi ibenjutse n'ugendera ku ifarasi y'akagajo hanyuma tuje mu cya gatandatu icya kane icya gatanu n'icya gatandatu hanyuma rero ku munsi kuyinga mu ijoro mu gitondo ku munsi w'iyinga ukurikira nkumbura igikorane cyo gukira indwara sindabizi rero mwibuke twishikanire umwami twebwe ubwacu n'ishengero ku bw'igikorwa cy'imana imana ibahezagire na natevye isaha imwe mwava mumbabarira jewe ntabwo murabona sishaka kubikora ariko murabona jewe sinzoba ndi kumwe namwe gusa muri iyi ndwi hanyuma nzoce nsubira kugenda kandi sinzi aho nzoja aho andongorera gusa kandi ndashaka gukoresha buri munota uko nshoboye kuko nshaka kumarana ibihe bidashira namwe imana ibahezagire mwene data neville.